mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, ibintu bishika muri iki gihe bisigugwa n'ubuvugishwa bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo rya gatandatu, ukwezi kw'icumi na kabiri, umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na gatanu, i San Bernardino, California, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka twunamike imitwe yacu. Mukundwa Data wo mu ijuru, turagushimiye kuri uyu mugoroba kubera yuko wishyura amasengesho yacu. Uyu mugore mukundwa aryamye hariya baramubaza ariko ntibyagenze neza. Ariko yo Mana, turibuka ko ukubagwa kwa mbere kwakozwe ku isi ni wewe wakwikoreye, wakuye mu rubavu rwa Adamu igufa urugara ahaciye imbugita ukora umugore. Yo Data, ndasenga ko kuri uyu mugoroba ukuboko kwawe ko manuka umaze kugakora iki kintu gihambaye turiko turasaba, n'ibi bindi mwami uyu mugore ageramiwe n'indwara yo mu mutwe n'abandi bose baguse imitwaro, turakwiyeretse gusa Data n'imitima yacu yose mu izina rya Yesu Kristo, amina. Koko nagiriwe ibakwe kuba ndi ngaha kuri uyu mugoroba no kugira umugwi mwiza w'abantu bumviriza mu kuririmba kwiza n'akarwi keza cyane k'abaririmbyi, nariko ndiyumvira ku budasa nitegereza abo basore bahagaze hariya na abahungu basa neza bimosheje neza, nariko ndiyumvira ejo ku mugoroba kukuba kuntu ncumbitse umugwi w'abasuma ba waraje hariya hepfo maze bagerageza gusomesha nkiri umwana w'umuhungu aho bogera barinze gutabaza kugira ngo bave aho hantu. Mbega ubudasa kubona abana bahagaze baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, mbega ubudasa. Igihe nariko ndiyumvira nk'uko mwene Data hari yavuze hari ati barya n'abagabo b'imishatsi yari ikwiriye abagore, murabona ibyo nibyo umenga ni mbona bo bahungu babigerageza kugira imishatsi baranashiramwo bimwe bita ibigudi hafi y'amaso yabo, kandi sinzi nda rimwe na rimwe ncika intege umenga ni igihe nyacyo cy'uburyo b'abagabo bagerageza kwambara impuzu z'abagore n'abagore n'abakambara impuzu z'abagabo, kandi abagabo bareka imishatsi yabo nk'iy'abagore, abagore nabo bakagira imishatsi nk'iy'abagabo. Mbega none aba bantu bafise ingorane ki? Uko biri kose mbega by'ukuri amategeko asanzwe yo kwikwiza no kwisonera yaravuye muri iki gihugu no muri aba bantu no muri iyi si. Iki ni igihe kibi cyane, ariko ni igihe cya mbere gihambaye cyane ku isi cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Iyo nja kuba ku itangiriro ry'ibihe imbere y'uko bibaho, Data yari gushobora kundaba maze akavuga ati ni kihe gihe muri ibi bihe byose wifuje kuvugiramo ubutumwa? Nari gukora iki? Nari gutora iki gihe nyene neza na neza imbere y'ukuza kwiwe? Nitegereje irikorano riri nangahe imbere yacu. Umukozi w'Imana w'umugenzi wanje ejo haheze i Tucson yari kwatwara ifarasi, ndiko ndiyumvira uyu mugabo afise uyu mugore afise ingorane mu magufa yo mu mugongo wiwe, iyo farasi yamutaye hasi. Uyundi mugabo yampamagaye isaha imwe yo mu gatondo ku ihoteli yanje maze avuga ati urya mugabo ari mu bitaro vyitwa Veterans Hospital, kandi amaso yiwe arotse, umugongo wajanjaguritse, amatwigo yiwe yasokotse, n'umutima wiwe uri hafi guhagarara. Hanyuma aho haciye mpfukama namuronse ku rundi ruhande rw'itelefone ndamusengera. None ehe yicaye ngaha kuri uyu mugoroba neza, yicaye ahanyene aho hari ejo mu ijoro. Bobo mbega wohaguruka gato hariya, nguyu wa mugabo hariya. Imana irishura amasengesho mu gitondo mu ijoro, ku murango hagati mu ijoro hagati canke ico ari co cose. Rero ndindi umuvugabutumwa avuga dahaga nk'uko bavuga nsa n'umuntu yanka gutangura amasaha nk'ay'ijoro, kandi nari niyumviriye ko nja kuhaseruka gusa. Ijoro ryaheze rero twariko turavuganira ahantu kanaka ngaha, hanyuma ihaheze iminota 15 ntanguye kuvuga abantu bari ko barakura mashahani kandi bambwira bati hagarika hora mutegerezwa gusohoka ngaha banywa matabi babandanya nti ryari kosa ry'abateguye igikorane ryari kosa ryabo twakote ikibanza niho umugore w'umurongozi yazunguruka aragenda barira umu ahagarikizi aravuga yavuze ati rero mwategerezwa kuba mwavuye ngaha isaha zitatu n'igice yavuze ati ibyo ntabyo mwigeze mushira mu masezerano uyu mupfasoni kuri uyu mugoroba yamanutse ngaha umupfasoni mwiza by'ukuri hanyuma avuga ati twaratahuye yuko mubishaka avuga ati muhagume umwanya muza kuba mwifuza wose rero ibyo byari byiza cyane rero ibyo ndabishima cyane ni byiza cyane mwene data ari atankeka ndashima ubugwaneza bwawe bwawe kubona wantumiye aha hamwe n'iri shami naragiri wibakwejo mwijoro kubaha hepfo mwishengero rya Assemblée Sufugota ho nibaza ko mwene data bona ari umwungere nagize ibihe byiza cyane harya hepfo hamwe n'urya mugwi w'abantu ejo ku mugoroba naho tuzoja ahantu hanaka ngasinza hariho kandi nirindi shami byo ni nibo bavyitayeho jewe nguma senga gusa nsoma no kubandanya ni nk'ibyo gusa nshoboye gukora ariko ubutubona ibintu bidatahuritse muri iki gihe kandi nibutse ko aho mperuka ngaha hari mu ikoraniro ryo mu ihema ndibuka ko navuze cyo ku mugoroba kuvyerekeye umugore n'umugabo bari bazanye uruhinja rwabo rwari rwapfuye n'ahantu hanakaho haruguru bagendesheje imodoka umugore n'ijoro nyina w'umwana yicaye ababaye ateruye ako kana mu maboko yiwe rero ashobora kuba yicaye ngaho ubu ntavi kuvyo nzi kandi ya umugabo wiwe bari kumwe n'abandi bagabo n'abagore babo kandi bari hanyuma avuga ati yambajije namba notes uwo mugabo niwe yambajije ku modoka narafashe ako kana kakonga kayi hanyuma ndagaterura gatoyi kapfuye ikiziga kakanye hanyuma ntangura gusenga maze gusenga uwo mubiri watanguye gususuruka rero na nabandanije nsenga gatangura gutera imigere no kwinyagaza arabandanya hanyuma nanje atangura kurira namusubije nyina maze amusubirana imuhira rero nkuko ndabizi bishoboka ko batari n'abakristo murabona byari byiza cyane ariko ico ndiko ndiyumvira muri rino joro razishengero rinaka ririko rirapfa na naryo n'abantu bacu b'abapentekote dutegerezwa kwikunkumura tukava muri ivyo nta kindi kandi uburyo bwonyene mushobora kubikora gusenga no kuja ku murongo w'ijambo ry'Imana nibwo buryo bwonyene tuzoshobora kubikora hari inzira imwe gusa yo gusohoka niyo nzira Yesu Kristo ko yararejo uyu munsi no mu bihe bidashira mbega twoshaka ko ishengero ryacu rimera nk'uko yavutse hariya ko mu Bwongereza nico gituma namye ndabakarira nkuko muvyiyumvira ndabakankamira kandi si byomba nshaka gukora ariko sinshaka kubona ishengero ryinjira mu mibereho nk'iyo ntimushaka kuba mu mibereho nk'iyo ni ngombwa ko ubishimangira n'inkomezi nyinshi gushikaho ubishimangira bigafata neza niko bitegerezwa kumera rero ubukuru uyu mugoroba mfise gusa ivyanditswe bimwe n'igisomwa hano nshaka kuvuga kanya gato isimba apfa mvuga umwanya munaka nimwaruha yemwe shobora guheza mu minota 30 kandi bifanana gusa na mansa n'ubirekera mwe muyera nzira iyariyo yose turongoreramwo reka tunamike imitwe yacu kandi kanya tuvuge gisha umwanditsi imbere yo kugurura ibitabo igitabo ciwe mana mushobora vyose umwanditsi w'iki gitabo dusenze duciye kuri Yesu Kristo turashima ivyo tumaze kumva kuri uyu mugoroba asangwa twokwiriye guheza iki gikorane mu kuvuga tuti amina hanyuma tugataha byari byiza kuba ngaha kuko turazi ko wari kumwe natwe kandi data mu gihe twuguruye iri jambo rero vugana natwebwe muri iri jambo nyene kugira ngo tumenye igihe tubamwe hamwe twomenye igihe tubamwe rero twoshobora kwitegurira ico gihe ariko hamwe twogenda nk'impumyi tutaziye ari byo cankariho rero ntitwomenye uko twitegura rero data turasabye ko woreka tukabona ubwato hariya n'urugi rwuguruye hamwe n'ubutumwa biduhamagarira kwinjira biduhe mu izina rya Yesu Kristo amina mu byanditswe byera ndashaka gusoma igisomwa ngaha dusanga mu gitabo cy'Uwera Luka mugice cha mirongo ibiri na kane ungira ntanguriye ku murongo wa cumi na gatatu maze nsoma igice cacu. Uwo munsi nyene babiri muri bo bari mu nzira baja mu mihana hitwa Yemasi, ni kure y'i Yerusalemu nk'urugendo rwa stadio mirongo itandatu. Bavugana ibyabaye byose bakivugana babazanya, Yesu ubwiwe arabegera jana nabo. Ariko amaso yabo atabwa mu ruhuni ngo ntibamumenye. Arababaza ati, mbega ibyo mugenda murabazanya ni biki? Barahagarara bigiriwe. Umwe muri bo yitwa Kireyopa aramwishura ati, mbega ni wewe usu watsindari Yerusalemu utazi ibyabayeyo muri iyi minsi? Arababaza ati, ni biki? Baramwishura bati, ni bya Yesu Umunyanazareti, yari umuntu avugishwa n'Imana akaba n'umunyabushobozi bwinshi mu byo yakora no mu byo yavuga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Nibyuko abaherezi bakuru n'abashingantahe bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba, kandi twari twishimiye yuko ari we azoducungura ab'isi, azocungura Abisirayeli. Kandi kigeretse ku uyu munsi ugira gatatu uhereye aho ibyo byabereye, kandi n'abagore bo muri twebwe badutangaje bazindutse baja kumva, babuze ikiziga ciwe baraza batubarira yuko abamarayika babiyeretse bavuga yuko ariho, kandi kandi na bamwe muri kumwe natwe bagiye kumva basanga ariko biri uko abo bagore batubariye, ariko we ntibamubona. Arababwira ati, yemwe mwambura bwenge, imitima yanyu itevye cyane kwizera ibyo abavugishwa n'Imana bavuze byose. Mbega Kristo ntiyari akwiye kubabazwa atyo ngo abone kuja mu bwiza bwiwe? Atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Umwami yongereza imigisha kugusoma kugusoma ijambo ry'amajambo yiwe. Ubu ndafashe inamba no byita icigwa nifuza gufata ibintu bishika muri iki gihe bisigurwa no buvugishwa. Rero yamye ari Imana, inzira y'Imana idahinduka kwe kumenyesha abantu bayo ibintu bizoba imbere y'igihe. Mu gihe cy'umwami Yesu y'abantu bari kurondera Imana gusa, hanyuma bakamenya ibyari byegereje gushika, ntibari gucira Yesu urwo gupfa. Ariko icyatumye cyabitumye nuko ibyanditswe byategerezwa gushitswa, kuko Abayuda bategerezwa guhumishwa. Ibyo twese turabizi. Mbega murabona neza ko ibyo byasezeranijwe ubugira, kandi mu gihe turimo igihe cy'ishengero ry'Rawodikiya, iki gihe cindwi cy'ishengero turimo ubu kigenda menya cyarafutanye n'impumyi, kandi ntikibimenya nk'uko yabahumishije kirya gihe kugira ngo ubu ubutumwa bwiwe bushikira abantu batoranijwe, niko yabisezeranije muri iki gihe. Kandi mwomenyera nka mbega mwonyemerera nkababwira ibi bene data n'abashiki bacu bose muri Kristo nciye bugufi, umwe muri iyi minsi umuntu kanaka azovuga ati, mbega ntihanditswe ko ibi bintu bitegerezwa kubanza kuba hanyuma bizomera nk'uko byari bimeze kirya gihe? N'ukuri ntiba bibabwiye. Yaramaze kuza kandi bamwigiriye uko bagomba kose. Igihe bamubaza bavuga bati, mbega abanyabwenge b'ibyanditswe hamwe n'ibyanditswe ko bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza, ibyo babibwiye Yesu. Yavuze ati, yaramaze kuza ariko ntibamumenye. Murabona kandi nkumbure nuko bizosubira kugenda. Rero dushaka kumenyeshwa kumenya ibitegerezwa kuba muri iki gihe tubamo, igihe cyose Imana yagiteguriye ijambo, igihe kanaka muri kuri buri gihe. Kandi dutegerezwa kumenya kumenya neza ko igihe kimwe kidashobora kubandaniriza mu kindi gihe ntibizokunda nk'akarorero nk'uko nabivutse ndibaza ejo ku mugoroba canke ndakunda kwigisha nshimitse ijoro kurinda ahantu hatandukanye kandi rimwe na rimwe ndabisubiramo kabiri simba nshaka kwisubiramo ariko ni mvuga ibi mbega byari kumarira iki Mose yagerageza kwigisha ubutumwa bwa Noa canke byari kumarira iki Yesu iyo agerageza kwigisha ubutumwa bwa Mose canke byari kumarira iki Martin Luther kubandanya ubutumwa bw'abagatolika byari kumarira iki Wesley kubandanya ubutumwa bwa Luther byari kumarira iki abapentekoti kubandanya ubutumwa bw'abametodiste canke byari kumarira iki abapentekoti mu gihe umugeni ariko arahamagagwa murabona twarashitse mu gihe cy'urubuto turi aha mu gihe cy'iherezo rero iyo urutete rw'ingano rutaguye mu ivu ruguma uko nyene ni nka wa muntu anegura kandi naragize ico ndabivuga ko kuva ico gitabo gisohotse nkumbure muragifise ngaha mu gisagara canyu ca wa mwanditsi w'umudagi yanditse igisomwa co kunegura ca mbere n'utizera kandi n'ukuri si sindamucira urubanza ngo nuko nanje yarunciriye ariko ni kubera yuko kubona ari uwutizera ico gitabo nticari gikwiye no kuja mu bubati bw'ibitabo kandi yavuze ati Imana yashobora kwicara amazi ikavuga ko yoshobora guca mwo kabiri ikiyaga gitukura ngo ikize abantu bayo hanyuma igaheza ikicara n'amaboko kunda amazi ikaraba mu bihe by'umwiza barya abakristo batabaguwe n'intambwe n'abarya ababyeyi be n'imishatsi yabo yari yajobetswe mu ibara ry'ikaburimbi bari hanyuma bakamanikwa ku musaraba bakanaturirwa n'abana babo abagore bari bibu ngenze babugurura inda bagakina ubupfindo kuvyerekeye igitsina cy'umwana hanyuma ikicari kareka bikaba abantu botegerejwe kuba abakozi b'Imana murabona icanditswe n'icahumetswe ntimuzigera mushobora kumenya icanditswe mu gihe mwicaye mu gusoma gusa mu buryo bwa teolojiya mu buryo bw'ubumenyi ntibyigeze bikora nariko ndavugana n'umukozi w'imana w'umubatiste haheze igihe gito yavuze ati gushikaho tuziga ikigiriki nyacyo kugezaho navuze nti muri ya nama y'inikaya imbere yayo bariko baharira ku majambo y'ikigiriki muri bibiliya ntimuzigera muyimenya Bibiliya itegerezwa guhishurwa n'ukuhumekerwa nicyo gintu cyonyine guhishurwa Yesu yabwiye Petero kuri urwo rutare rw'uguhishurirwa uhishura uwariwe urumuhirwe Simoni mwene Yona kuko atawe inyama n'amaraso yabo gihujiruye ariko ni data wo mu ijuru yabiguhishuriye kuri urwo rutare nzogubaka ko ishengero ryanje si kuri Petero si kuri ubwiwe ariko ni ukuguhishurirwa kwa mwemu kuwo yari kandi we ni jambu wera Yohana rimwe bwa mbere na mbere ya jambo yariyo kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe abaheburayo 13:8 uko yararejwe n'uyu munsi niko ari niko azokwama kugeza ibihe bidashira kubw'ibyo rero tuba mu gihe aho ukugaragara ku ijambo ry'Imana gutegerezwa kuza mu gihe gitandukanye n'igihe cya Pentecoste kandi uko n'ukuri mwibuke muzondi umuntu atize ariko ntimushobora gutsinda ivyaremwe kuko Imana ikora n'urutonde rw'ibyaremwe neza nk'uko nabivuze izuba riraseruka maze rikarenga riragenda umunsi wose nk'igihe cy'ishure maze rigapfa ku mugoroba kugira ngo risubire kutsuka mu kindi gitondo ibiti bimuranura amazi yabyo mu gihe cy'urushana akamanuka mu mizi hanyuma akaduga mu gihe cy'impeshi itegeretse neza yabigeragiranije n'urutete rw'ingano umugeni impamvu Imana yategerezwa kubireka ngo bigende nk'uko rirya shenge ryiza ry'ukuri bw'inkomoko ryashinzwe ku munsi wa Pentecoste ryarakuze rirongera rirakura kuva ku munsi wa Pentecoste ribishengero rihambaye ryategerezwa kugwa mu isi mu gihe cy'umwiza maze rigahambwa nk'uko imbuto zose bigenda ryategerezwa gupfa kugira ngo rigaruke ubugira kandi mu ihinduka ry'ibintu ryaje mu muntu w'ihinduka mu ihinduka ry'ibintu Martin Luther kuvaho rero cyari nk'umutumba w'ingano uri kurakura ikintu cya mbere cyaserutse n'amababi mato toye hama habandanya hiyongera kayandi mababi hama haraje marteri teri hanyuma haza zwingi birabandanya karuve uko bagenda baratera imbere ubwa nyuma habwa haje mu ntimati marera ho yari John Wesley mugiye cha Wesley waragaragaje murayu here yaho haciye hadiye cha Pentecoste cha agereye rwose gisa neza n'urubuto rw'ukuri uravye umutumba ariko ufashe iyo ngano ukayugurura nta rubuto na rumwe rurimo ni gishishwa gusa gifisi ishusho y'urubuto ariko kiriho kubw'intumbero kanaka gukingira urubuto gushikaho izuba rirukubisuku ryo rwica rutegerezwa kugumamwo gushitsa igihe kinaka rero ubuzima bwose bukava mu gishishwa nk'uko bwavuye mu mutumba bukava mu murayi buva mu gishishwa bukaca mu ngano hanyuma rugasubira kumera nk'uko rwari ruri mwisi ubu twese turabizi yuko igihe cyose ubutumwa butanzwe mu myaka itatu ikurikira baca bashinga idini igihe bakoze ibyo bica bibwikira aho nyene vyarabaye mu gihe cya Luther koko vyarabaye mu gihe cya Wesley vyarabaye mu gihe cya Alexandre Campbell nabo bose basigaye kandi vyarabaye mu gihe cya Pentecoste atankeka murabona bigeze aho umwe wese ari mu migenzo hanyuma agati inzira kandi ntibashobora kwakira uguhishurirwa gushasha bashinze imitsaho aho niho bari aho niho bapfira kandi ubugingo bucabu neza muri ibyo maze bukabandanya kugira ngo bukore ingano kandi nganije ubwo bugingo bwagize urugendo bugaca muri iyo ngano ukuzuka kugaragaza ibintu byose ego kubigaragaza kubyizamurwa rero mwibuke ubu butumwa bwatanguye ubwa mbere n'ugukira indwara kuva ku mana gukora ibitangaza rero iyi imana irecya bigatangurira mu ishengero risanzwe nkayo twari dusanzwe dufise ntiyari kuba ari imana imana ntitegerezwa kuyishyira hejuru ntitegerezwa gukora ibi bintu kugira ngo itunezereze nk'uko twebwe abanyamerika tubimenyereye ibinezereza ariko ayibikora kugira ngo abantu babe maso ko hari ikintu kinaka yiteguriye gukora murabe wenyene igihe yaza umuhanuzi muto akomeye umwigisha umuhanuzi w'igariraya kubera iki igikorwa ciwe cari gihambaye yahabwa ikaze mu mashengero yose ariko igihe kimwe yari ica yavuga ati jewe na data turumwe yo mana we byari biheze umuntu nk'uwo natuvireho utari iyo umubiri w'umwana w'umuntu ngo anywa amaraso yiwe nta bugingo afise muri we kuki nikinywa amaraso murahunga umuntu nk'uyo murabona murabona hari ikintu cyategerezwa gukurikira kirya kimenyetso murabona hari ikintu kinaka cyakurikiye igishishwa cyarayishigi kiye ariko ubu igishishwa kiriko kirakoroka gitegerezwa kandi mwibuke imyaka 20 iraheze kandi nta madini yapfuye muri ibi kandi ntazigera avamo turi ku iherezo ry'amadini ingano zararonse ishusho ariko ubu n'ibindi biriko biraba ku ngano ntushobora itegerezwa kuba mu nyonga gatumwana kugira ngo yere imbere yuko icuma gisoroma kiyitora ubu ibintu tubona biriko biraba neza biraboneka muri bibiri yiterekeye buri gihe twibaza ko twataye urutonde ariko sivyo byose biriko bijana neza n'ijambo ry'Imana rero bibiliya ni igitabo gitandukanye n'ibindi bitabo vyera nta gitabo kimeze nka bibiliya kuko bibiliya ni Imana mwishusho ry'ijambo murabona ni ijambo ni icyumviro gishinzwa habona icyumviro cy'Imana cyarashize ahabona amajambo yayo biciye mu bahanuzi kandi baranditse bibiliya nayo ikaba ari mu ishusho y'Imana kandi Yesu yayise urubuto kandi urubuto rwose ruzorondoka nk'uko ubwoko bwago ruri namba ruronse ibisabwa byose ruri mu kirere cyiza rero iki gitabo cha ni iki gitabo cy'ubuvugishwe kivuga imbere y'igihe ibintu bizoba muri kazoza rero igitabo kirimo uguhishurwa kose kwa Yesu Kristo ntacho wongera ko canke ngukureko kandi uguhishurwa kose gutegerezwa kuza guciye muri ryo murabona bitegerezwa kuba ari ijambo rero abantu bavuga bati nararonse ihishurwa yego turazi Joseph Smith n'abandi benshi bagize ibyo bahishuriwe n'ibindi ariko byari binyuranye n'ijambo bitegerezwa kuza bijanye n'ijambo n'ababivuye ku Mana kuko n'ukugaragaza canke kwemeza kubaho ku Imana kandi ibi bintu byose byari ibizi kuko ni kubwo kumenya ubwa mbere na mbere kwayo yatoranije ubwa mbere na mbere muri Bibiliya yitwa ya gutovyitwa gutoranywa igihe cyose mu mwanya wacu n'umuntu wese mu mwanya wiwe n'intumwa yose mu mwanya wayo ni Imana umurwanizi ntacashobora kuyihendesha kandi ni Imana kandi yatoranije ikintu cyose kubaho kandi bijanye neza na neza n'ijambo ryayo rero dushoboye kubona duciye mu ijambo ryayo umwanya n'igihe tubamo muzobibona neza ha muri bibiri yivyerekeye iki gihe ico dutegerezwe igitegerezwa kuba muri iki gihe rero ibindi bitabo turabona ibitabo byinshi biti bitabo vyera n'ibindi kandi narasomye ikorowani n'ibindi byinshi ariko murabona ibitabo vyabo vyera vyabo ni ibitabo vyinyifato imico myiza canke theology ariko iki gitabo n'umuhanuzi gitandukanye n'ikindi gitabo icarico ni jambo ry'Imana kivuga kazoza kivuga ibintu bitaraba kuko cyabimenyeshejwe imbere iyi Imana irungitse ikintu icyo ari cyo cyose iravuga kandi yaranezeranye muri Bibiliya yuko itokora ikintu na kwimwe ku isi itabanje ubwa mbere na mbere kubihishurira abasabyi bayo abahanuzi ibyo ni Amose 3:7 akandi Imana ntishobora kubesha irabihishura bwa myari bwo buryo bwayo bwo gukora ibihe byose ntiyigeze ireka kubikora rero twarasezeraniwe mu minsi ya nyuma yuko ibi bizoshumbushwa nta shengera nta dini Methodiste Baptiste Presbyterian Pentecoste ntibizigera mu bihe byabo bigezweho na rimwe bishikana iri shengero kuba umugeni ntashobora kubikora barananirwa bararwananya cyane rwose n'ibyisi byaranyengetereye n'ibindi kandi yapfiriye ngaho kandi rero Imana irabizi kandi mu guhishurira rino jambo umwe fukati rero mfisi bikandi Imana ihezagire ni nkakuriya ni nkonyene byari bimeze mu gihe Yesu yatse ubwa mbere umuntu wese yarafise inyigisho umuntu wese yarafise ibigitegerezwa kuba ikintu kinaka gacaturungikiwe kivuye ku Mana kandi Imana yarabisezeranye kandi mu buryo bwonye nizokora ni ukugumizaho ikigereranyo cayo nyene yarasezeranye kuturungikira muri iyi minsi ya nyuma bijanye na Malaki kana umuhanuzi kwisi uwo yogarukana imitima ya abana gusubiza imitima y'abana kuyabase bintumwe ubugira kandi yarabisezeranye mu ijambo ryayo ruka 17 n'ahandi henshi ho yabisezeranye yuko ico yakoze muri iyi minsi ya nyuma akuza na kino kintu ku ijambo ryagaragajwe murabona umuntu ashobora kuvuga ikintu cyari cyo cyose ariko Imana idashobanuye iryo jambo murabona ubu turafise insiguro yacu bwite tuvuga ngo rishaka kuvuga iri kandi iki Methodist ivuga iki Baptist ivuga iki Pentecoste ivuga iki abo bumwe bavuga iki abo bubiri bavuga iki kandi yo Mana we ngibyo ariko Imana ntikeneye umusobanuzi niwe umusobanuzi wayo bwite isigura ijambo ryayo bwite mu kurigaragaza mu gihe ryagenewe igihe ryatangiwe ntituri mu gihe cya Pentecoste turi mu kindi gihe murabona ntituri mu gihe cya Methodiste turi mu kindi gihe turi ngaha hejuru mu gihe cy'umugeni ugusohoka kwishengero no kurishira ahamwe kubyizamugwa ico nico gihe tubayemwe ubukuvyo niyumvira bivuye mu mutima ivyo ukuri ne n'ukuri neza na neza kandi iki gitabo ni gitabo cy'ubuvugishwa abacitseye baronse amabwirizwa yo kucubaha no kugisoma no kwizera umwanditsi wacu nkuko ijambo ryose ryanditswe mwo bitegerezwa gushika ikintu cyose acyasezeranye ugitegerezwa gushika kuko ni Yesu Kristo mu bihe byose wa wundi nyene cyuwe munsi no mu bihe bidashira yari muri Noa yari muri Yesu Kristo ya muri Mose muri Yesu Kristo muri Dawidi yari muri Yesu Kristo yari muri Yosefu yari Yesu Kristo wa wundi nyene cyo no mu bihe bidashira kandi ni Yesu Kristo mu bantu bibuno Musa akora ibintu yasezeranye yuko yokoze muri iki gihe ni Yesu Kristo ari ku ishengero ryari ishize hejuru cyane ryaragiye kure cyane nkuko mwene data yabivuze ngakani kandi amashengero yacu ariko arahinduka uko nyene ku buryo dutegerezwa kuronka ikintu kitunyiganyiza kugira ngo dusubize ku ijambo mbega tumenya gute ko bigiye kumera gutyo bitegerezwa kuza biciye mu nteguro y'Imana bwite ntibishobora kuza biciye mu bakristo basanzwe ntibizoza biciye mu bagwiza tunga ntibizoza kuza biciye mu mashengero Imana yarashyizeho integuro yayo narab bavuze ngaha muri chef report ubundi munsi mu kiganiro cy'igihugu cumvikanye mu gihugu cyose yuko kugerageza gukorera imana inyuma y'ubugombe bwayo Dawidi yagerageje kugarukana isandugo y'imana mu nzu yari umwami asizwe yemwe yabajije abaserukizi biwe biwe abakapitene biwe bibihumbi n'ibindi kandi bose bavuze bati iryo ni jambo ry'Uhoraho hanyuma babaza umuherezi byari igitangaza kandi bose bari bahumekewe cyane barasemereye baranguye igikorwa cyo byose by'idini uko byari bimeze kandi byari binyuranye neza na neza n'ubugombe bw'Imana kuko hari umuhanuzi mu gihugu izina ryiwe ni Natani kandi ntiyigeza nabazwa kubyerekeye ibyo murabona rero turabona yuko bitakunze naho byari bivuye ku mutima mu kugerageza gukorera Imana kandi urashobora kwamuri mvuga kuri cyane ariko mu gihe tutaramenya ibyo dukora turwana n'umuyaga garuka ku ijambo ry'Imana uje ku murongo waryo maze ugende rero urazi ni nku umusirikare ntazi ibyo ategerezwa gukora atabanje kuronka amategeko yo kubikora dutegerezwa kuba abasirikare b'abakristo no kuronka amategeko avuye muri Bibiliya yo muri iki gihe atari amabwirizwa yeje amabwirizwa ya hirya yeje ariko amabwirizwa y'uyu munsi iyihe nzira tujana tubona igihe turiko turabamo ibintu bishika byo muri iki gihe biriko bica iruhande yacu byihuta cyane kandi umunsi umwe tugiye kuzobona yuko twasigaye inyuma ta kintu na kimwe dufite kandi tujanwe dushirwe ko ikimenyetso cyaca gikoko tutarabimenya rero kandi twihanganye dutegerezwa kurindira ibi ubuvugishwa bwarasezeranywe bwose butegerezwa gushitswa mu gihe cyabwo kuko kira bitubwira bitaraba umwanditsi yabanje gukora bino kandi turarindiriye murabona abikora ubugira kandi mbega n'ikihe gihe tubayemo ikintu kinaka nk'ikirangaminsi uraba ku kirangaminsi kugira ngo ubone umunsi ubuhe w'umwaka uri kurabamwo kandi uraba muri Bibiliya y'Imana kugira ngo ubone ikihe gihe tubayemo ntitubaye mu gihe cya Methodiste igihe cya Baptiste turiko tuba mu gihe cy'umugeni uguhamagarwa ukugarukanwa kumana biciye mu muhora yasezeranye kutugarukanamo yarasezeranye kuzokora ibyo ariko nkuko vyabaye muri gihe cyose abantu barareka umuntu agashiramwo insobanuro yiwe bwite muri ryo biciye muri teolojiya kandi ntibazokwizera kugaragara ko mwijuru kw'Imana kwaryo iyo ni insobanuro y'Imana atari ibyo mvuga canke ibyo umuntu kanaka wundi avuga ariko ibyo Imana yasezeranye kandi ibyo Imana ikora byerekana yuko ari Imana itanga isiguro yayo bwite ku ijambo ryayo barababwiye mwebwe abapentekoti haraheze imyaka 45 banyoko na baso igihe bara abapentekoti b'inkomoko barasohotse bava mu idini maze bacira kwiteka icyo kintu hanyuma bagisohokamo rero ntimbwa kuvyo yadashwe byayo mwabisubiyemo neza bugira kandi ikintu kimwe nyene cishe rya shengero mwicishije iryanyu ikintu kimwe nta na kimwe mpfa n'abantu barimwo hariya nta na kimwe mpfa navyo ni uburyo bwo gukora by'icyo kintu babukora ibyo muhira ndataha simvuga ubutumwa ibi mu gikorane cy'ubundi muntu ngiye kuzokwigishaho inzoka yaciye kandi muyumvirize namba mutora amabande kandi murabe barahushije kubona ukugaragara k'ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana buriko burashitswa iyo abo baherezi bari barishitsemo nyene neza na neza ukuntu Mesiya yaragiye kuza bari bazi byari bigiye kuba abafarisayo bari bafise icyiyumviro cy'aba basadukayo abo kwa Herode n'abandi bose bari bafise ibyiyumviro byaba ariko ntiyaje yaje binyuranye n'umwe nk'umwe wese muri bo ariko neza na neza bijanye n'ijambo Yesu yavuze ngaha ikintu kimwe iyo muba mwaramenye mwari kuba mwaramenye umunsi wanje iyo muba mwaramenye mwo muvuga muki rero Mose dufise Mose yavuze ati yemwe iyo muba mwokwizeye Mose mwonyizeye kuko yanyanditse ko ariko murabona igihe Imana yariko iragaragaza neza na neza ico yasezeranye bari bafise mu byiyumviro byabo ko Yesu yotegerejwe kuza mu nzira isa n'iyicubahiro kandi nshaka kuvuga Mesiya yategerezwa kuza tumbereye umugwi wabo canke ntiyari Mesiya yemwe nk'uko no munsi namba utarabiye mu marori yanje nturi kuraraba na gatoyi murabona kandi ni nuko nyene bimeze tu uriko ni nuko nukuri turanka kwiyumvira ibyo ariko n'ukuri neza na neza. Muba Heburayo rimwe ku murongo wa mbere Imana kera yanditse Bibiliya mu buryo bwayo bwite yatoranije ntiyigeze yandika iciye mu banyeteolojia nta nubwo irisobanura iciye mu banyeteolojia ntiyigeze kuba igihe yuko abanyateolojia bigera baronka isobanuro y'ijambo ry'Imana isobanuro iza kuba hanuzi gusa kandi uburyo bwonyene tugiye kuva muri uyu mwanda nuko Imana yo turungikira uwo muhanuzi nyene neza na neza ubwo buryo bwonyene bigiye gukogwa byari byaritsewe birarindirwa none ugushitswa murabona ni cari caranditswe n'umuntu ariko cari canditswe n'Imana si gitabo cy'umuntu si gitabo cha teolojia ni gitabo cy'Imana ariko gitabo cy'umuvugishwa canditswe n'abahanuzi maze gisobanurwa n'abahanuzi Bibiliya yavuze iki ijambo ry'Imana riza kuba hanuzi neza na neza Yesu kuntu byahwe hushanije canke byagaragajwe neza igihe Yesu yari yaje ku isi rero Yohana yari umuhanuzi w'ico gihe kandi yariko aravugishwa yabavuze bati yo urashaka kuvuga yuko Imana igiye gusambura mashira hamwe yacu manini manini ngaha n'ibi bintu byose kandi hagiye kuba igihe aho amashengero yacu atazosubira gusengerwamo yavuga yuko hari hagiye kuza igihe aho Imana yotanze ikimazi mu mwagazi w'intama w'Imana umuntu kandi yavuze yuko azomumenya igihe azozira hanyuma yavuze yuko atagukekeranya na gatoyi ku butumwa bwiwe yavuze ati ahagaze neza na neza muri mwebwe ubu ariko ntimumuzi ari muri mwebwe nyene kandi ntimumuzi kandi umunsi umwe igihe Yesu yaza Yohana yunamu y'amaso ya mazabona kirya kimenyetso hejuru yiwe acavuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura icaha cy'abari mu isi uwo mwanya nyene Yesu yamenye rero yuko yari yagaragajwe imbere y'abantu rero yari ijambo twokekeranye ibyo mbega Bibiliya yavuze yuko yari jambo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe rero ngubwo ngaha hari jambo ku isi raba biratunganye riza ritumbereye neza mu mazi kumuhanuzi ibyo nibyo ijambo iminsi yose riza kumuhanuzi wayo rero ntidushobora kwitega ko riza ku banyateolojia ntidushobora kwitega ko riza mu madini ritegerezwa kuzanana mu muhoro Imana yatumbereje kandi ni muri ubwo buryo bwonyene rizokwamariza rizokwankwa rikengegwe rishibugwe igihe rizozira rizotabwa ku ruhande rumwe n'ibindi ariko Imana izobikora uko biri kose byarashibuwe muri Yesu Kristo ryarashibuwe muri Yohana ryarashibuwe hamwe na Yeremiya ryarashibuwe hamwe na Mose byama bimetse uko ariko Imana irabandanya mu buryo yasezeranye yuko yobikora ego mugenzi ntiyigera inanigwa kubikora kwa kundi nyene umuntu yabona iyerekwa canke akumva ijwi ryayo ntiyigera aritahura neza mu bihe byinshi ntiyabimenya kuko ni igikoresho gusa cy'Imana n'ibyiyumviro by'Imana bivugira mu kanwa k'umuntu iciyumvira atankeka n'ijambo ryavuzwe Imana igira ihitamwo ryayo ubwayo mu ihitamwo ryayo yatoranije irabikora mu gihe cyose buri gihe ishiraho umuntu wayo ni nk'igihe Mose yari agiye gushitsa ibyo yabwiye Aburahamu Mose yavutse ari umwana bereye yarambetse uko ntacho yashobora kubikora ko yavutse muri burya buryo kuko yari yavutse kubera rirya n'uyo ntumbero kandi rero tubona yuko Imana ikora ibyo muri gihe cyose Imana ikora ihitamo ryayo bwite mu ihitamo ryayo yatoranije ihitamo abahanuzi bayo n'ibindi ku byico gihe ishiraho kamere yiwe kamere y'uwo muntu buryo bwiwe bwo kuvuga ubutumwa ku ngabire yabo n'ico akora cyose ahura n'inzitizi z'ico gihe Imana irema uwo muntu maze ikamurungika kandi mu byiyumviro byayo bwite nkuko navyigishije ko mu ijoro riheze turakarema ngingo kuri ubuto rw'Imana yarizi yuko uwo muntu yobaye hariya kuri ico gihe imbere yuko ahabaho akantu gato yicane canke umuco canke ikindi kintu kwisi kuko uru rubuto rwa so wawe kandi muri so ya maraso nta gufatanya mwagiriranira kuko ya wari hariya imbere ari ariko ntiwari ubizi kandi ntiyarabiza ariko waragaragajwe kugira ngo ushobore kugira ngo ashobore gufatanya nawe kandi wewe uvutse ubwa kabiri wavukiye mu bugingo budashira rero ubwo nibwo buryo bwonyene bwo bugingo budashira kandi ubu nubugingo bw'Imana zowe ijambo ry'ikigiriki ni zowe uburyo bumwe bw'ubugingo budashira rero nambura umuhungu w'Imana cyangwa umukobwa w'Imana wari mu mana gihe cyose yarazi uwuhe murima nikihe gihe wotegwemo ariko rero wagizwe ikiremwa umwana w'Imana umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana yagaragaye kugira ngo ahure n'inzitizi zo muri iki gihe kugira ngo ugaragaze Imana y'ukuri kandi nzima yo muri iki gihe ubutumwa buriko buratangazwa muri iki gihe ibyo nibyo Imana yagushitseho hariya imbere y'itanguriro ry'isi namba bitari namba utatowe muri ubwo buryo naho wogerageza asha kubyigana ntuzokwigera ubishikako mbega ushobora gute kuronka amaraso mu ruboga rwitwa Nazete mu gihe atamaraso abamwo niyo mpamvu ngerageza kuvuga kuvyerekeye abantu biyumvira ko turiko tusemerera ku bagore kuvyerekeye imishatsi migufi kandi abantu bambwira ivyerekeye kuvuga ivyo bintu bati ugiye kwica igikorwa cawe kwica igikorwa Imana ubwayo yashizeho nibikabe kandi gihe abantu bumva ijambo ry'Imana igihe umubyeyi yatwaye inda igihe ako karemangingo kamwe kaje hariya kandi kakiyongera ko sakaremangingo k'umuntu hanyuma kakimbwa hanyuma kakayabu hanyuma kikintu kinaka kindi nivyukuri nikiremwa muntu kidaseswa kandi igihe umuntu yavyawe na mwe mu Imana ntashobora kwinjiza ikintu cyarico cyose mu buzima bwiwe ni ijambo ry'Imana ritanduye rye mejwe kubwico gihe afata ijambo ryuzuye ry'Imana ntari shirako zanemera n'ikintu icyo cyose kindi ni ijambo ryera ritanduye ry'Imana ryagaragaye hagati muri twebwe raba muri bibiliya murabonaho igihe tubayemo igihe mubona ibi bintu bihambaye biriko bigaragara igihe Imana isezeranye kubikora irabikorana ntaryo kwiherezo igihe cyose igihe ishengero rishitse ahantu ho guhindukira kandi rihindukizwa riva ku ijambo ry'Imana mu byaha n'isi isi ni icyaha bibiliya ivuga iti nimba mukunda isi cyangwa ibintu by'isi urukundo rw'Imana ntiruri muri mwebwe navutse jo mu ijoro nariko ndavuga ivyerekeye ishikanwa ryatanga umwagazi w'intama hategerezwa kuba iminsi indwi yagereranywa n'ibihendwe by'ishengero ntihategerezwa kuba umwambiro hagati mu bantu nta mwambiro mu minsi indwi ibyo bisigura ko ata kintu na kimwe kivangwa n'ibyo ntiwambiye na ntaryo kandi ntidushaka zanemera umwambiro n'ibindi byivanga natwe wategerezwa kuba umutsima w'Imana utambiye ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ritanduye kuko umuntu azobeshwaho n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana ugukora kw'amadini kwacu n'ubudasa n'ibintu byadushizemo umwambiro n'iki na kiriya n'isi nebegezweho kandi yo bigezaho hahakwa kuba Hollywood ahantu hose iherezo bizoshikaho hazoba hameze nk'ubwongereza hariya guhamagara abantu ku gicaniro bizoba biteye isoni mana we nk'uko mwene data yavuze ni gute ushobora gushikana ifi mu bwato nibyo dutegerezwa kuronka ubutumwa bwiza bwigishijwe mu kunegesera kwabwo hamwe n'ubushobozi bw'Imana bwo kubigaragaza bijanye n'isezerano ry'icyo gihe no kwemeza ko ubwari ubugombe bw'Imana neza na neza nyuma y'ibyo uri umunywanyi w'ishengero gusa uko wogerageza kose gukorera Imana igikorwa ushobora kuja munsi n'umunsi mukuru wo gushona ushobora no kuba umwizigirwa cyane ku ishengero watigeze kuba hariko kiretse ko ako karemangingo k'ubugingo budashira karateguwe kuva kera muri wewe ngo ube umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana uzokura uri ikintu kitagira uko kimeze ariko ntuzokwigeruba umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana w'ukuri nyawe kenshi ndatanga inkuru yanje y'inkukuma ntoya ingene umurimyi yashize inkoko yiwe igiye kimwe ngo ibundikire kandi yari ifise ndizera ko bitumvikana kuri mwebwe nk'ukurogota ariko umurimyi yashize inkoko ngo ibundikire kandi yari habuze irigirimwe mu kibundikiro ndakekeranya ko umuntu wese ngahazi icari cyo cyose kubundikira magi uko amagi abangana ariko uko biri kose yarabuze irigirimwe kugira ngo akwize kubyivyo givye mu cari cy'inkukuma yarafise amagabiri nuko ashira iryo rigi munsi y'inkoko igihe iyo nkukuma yaberagura hagati y'izo nkoko zose yari inyoni itwengeje ntiyashobora gutahura ugukokoza kw'inkoko ntiyavuga nka ukuntu yashaka kuyumva ivuga kandi yaratoratora mu kinyankoko ikarya ibyo ikuye mu kinyankoko ntizarindya zayo yari cya kinyoni gisa nabi hagati muri izo kandi inkoko zikokojeyo ntiyatahura yojanye iyi nzira ikarya iki ikarya na kiriya ntiyabitahura rero umunsi umwe mama wayo canke nyina bambe kuri mwebwe jewe mu bumanuko tuvuga mama rero uko byari kose ya nyina wayo ya wayo yari ifise amagi abiri kandi rimwe ryonyene niryo ryari ngaho yagiye kurondera iryo rigi yarazungurutse ahantu hose mu gihugu nuko amaherezo igurukira hejuru y'ikinyankoko yayibonye hariya hepfo ikurikira irya nkoko ishaje yarasemereye iti jinio wewe nturi nkoko uri nkukuma ibyo byumvikana neza cyane kuri yo kuko iyo yari nkukuma ubwa mbere na mbere kandi iyo umugabo cyangwa umugore yabaye muri za nemera no mu idini rikanye rigendera mu migenzo namba yaratoranijwe kuba umwana w'imana amaze akabona ijambo ry'imana ryigishijwe mu bushobozi bwaryo n'imana ikarigaragaza we ni inkukuma bwa mbere na mbere azoryirukira neza na neza nk'uko biri na bibiri na bibiri ari bine ntashobora kubyihanganira kuko kamere kiwe nyene gakunda ijambo ry'imana ntacyo bivuze icyo ubundi wari we wese avuga iyo abonye ijambo ry'imana ririko rigaragazwa ararigurukira ko kuko yari nkukuma hoyi nk'uko babandanya bavuga yavuze iti mawe nja gushika iyo hejuru gute mvuye ngaha nuko ivuga iti simba gusa ndagusama icyo nicyo kintu cyonyine utegerezwa gukora n'ugusimbisha rimwe gusa ibirenge byawe gusimba rimwe uja ku mana isezerano rimwami yesu ndakwizeye n'umutima wanje wose ndizera ubutumwa bw'igihe ndabubona bwemejwe kandi ndazi yuko ari ukuri simbisha ibirenge byawe nyoka aragusama ntugire ikibazo uri nkukuma zoba ari ngaho nyene ngo agusame rero tubona yuko tubayeho mu gihe kidasanzwe kandi igihe gihambaye ariko iyo amajambo y'ukuri y'iyi bibiliya abizera bayabonye agaragazwa ukugaragazwa nyakuri kwayo ni kimenyamenya cy'uko imana iri muri yo neza na neza niho rero ijambo ryasezeranye iry'imana yasezeranye rimenyekana urubuto ruraseruka maze bakarubona kandi bakarwizera abandi ntibashobora gusa kurubona hari ukuntu bazokwicara maze barurabe murazi navuze ubutumwa cyane bihagije kuko muri iki gihugu hose ku buryo hategerejwe kuba hari umugore yimosheje mu gihugu ariko igihe cyose iyo ngarutse haba hari benshi kurusha ni giki bitagenda neza hari ikintu kitagenda neza murazi yuko ijambo rivuga uko muvuga muti emwe ibyo ntacyo bihindura na gatoya biragihindura hariho mwene data ameze neza yavuze ati ngiye kukurambika kw'ibiganza mwene data Branham ndagukunda uri kuronona igikorwa cy'imana wahawe yavuze ati sakazi kawe kubwira abo bakora ibijyanye n'ibyo ati reka bungere babikore navuze nti naho biri uko ntabyo bakora navuze nti rero yavuze ati rero ese akazi kawe wewe usengere gusaba kwaye navuze nti nakazi kange none nahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza yavuze ati nzokurambika ko ibiganza kandi nsaba imana igukure mwibyo navuze nti yaba mundetse nkabarambika ko ibiganza namwe murabona kandi navuze nti nasenze imana ngo ibugurura amaso hanyuma muyibone rero uko nukuri yavuze ati wategerezwa kwigisha abantu bizeye ko urumuga urumugurano umuhanuzi w'Imana yavuze ati wotegerezwa kwigisha abo bagore ingene baronke ingabire zihambaye n'ubupfugishwa n'ibindi navuze nti mbega noshobora kwigisha ibiharuro bikomeye igihe batizeye na ABC yabo ubwa mbere murabona uko nokuri iyo udashobora gukora ibintu bisanzwe mbega uzoshobora gukora ibiguti ibintu byo muri mpemu ibintu bisanzwe neza na neza mwene data mushikanje bishobora gusa kubi bitenke ibitebu ariko n'ubutumwa bwiza ni ukuri k'ubutumwa bwiza uko n'ukuri mumenye tubona ko uyu munsi abantu hari abantu benshi badashobora kubyizera mbere y'abantu buzuye mpemu ngiye kubaha ikintu kija kubaniga umubatizo wa mpemu yera ntusigura ko mugiye kwinjira oya sibyo oya oya sibyo ntacyo bipfana n'ubugingo bwawe n'umubatizo murabona ngubu ubugingo bw'imbere hano butategerezwa kupfa kuma na ariko rero inyuma mufisi ingingo zitanu kandi zitanu hanze mukwinjira mu kugiriranira imigenderanire mu nzu yanyu yo mwisi imbere mufisi mpemu kandi hariya mufisi aho musohokera hatanu agatima nama kanyu n'urukundo n'ibindi bindi aho musohokera hatanu kuri iyo mpemu mwibuke muri mpemu murashobora kubatizwa ni mpemu y'ukuri y'Imana hanyuma ukazimira kandi n'ubugingo bubaho bwatoranijwe n'Imana Yesu yavuze ati benshi bazoza kuri jewe uwo munsi kandi bavuge bati mwami sinasenze amadayimoni sinakoze ibihambaye ibikorwa bikomeye naravugishwa impano zihambaye z'Imana yavuze ati nzi mbere mwankora biziramwe sinigeze ndabamenya benshi bazoza uwo munsi Kayafa ntiyavugishijwe yari dayimoni tubona hariya kandi abo bahereza abo bantu bahambaye bari bakwiye kuba abarongozi bahambaye mu munsi yabo no kwicisha bugufi n'ikindi kintu kindi cyose ariko barabuze kubona ijambo ry'Imana ubwaryo ryigaragaza imbere yabo turashobora gufata gusa umurwi wabo nanditse hano bite kuri Baramu yari umuravuga muti Imana ihindura ibyiyumviro byiwe ntishobora guhindura ibyiyumviro byiwe igihe Baramu yiyerekana nk'umuhanuzi kandi agenda hariya umusenyeri umuvugabutumwa uko mwomwita kose yari umuntu ahambaye ariko igihe yabaza Imana ibyerekeye kuja hariya no kuvuma Abisirayeli ubwa mbere ntiyabakunze kubw'ibyo igihe yasaba kugenda Imana yavuze iti ntugende rero barungitse umutware umurwi bamwe nkumbure mu basenyeri cyangwa abacunzi cyangwa ikindi kintu epfo avuga bamashuri menshi kumwosha yarasubiye inyuma abaza Imana kandi ntutegerezwa kubaza Imana ubugira kabiri igihe Imana ivuze ubwa mbere nk'ibyo ntutegerezwa kurindira ikintu na kimwe Rebeka ntiyarindiriye akuronka uruhusha rwa kabiri baramubajije bavuga bati uzogenda mureka avuge yavuze ati nzogenda yari yahumekewe ibwina n'Imana yabaye umwe mu bamikazi bo muri Bibiliya kubwo gukora nk'ugutera kwa mpemu w'Imana yamutumye aronka ikintu icyo cy'ukuri rwose kandi aracyizera rero tubona yuko baramatankeka atashobora kubona yarasho sohotse kandi aja kuraba abantu avuga ati rero akanya gatoye gusa muri hanga rihambaye rinini hano gusa muri umurwi watatanye murabona kandi twese twizeye iyo mana nyene uko n'ukuri bose bizera iyo mana nyene bose basenga Yehova raba ishikanwa rya Baramu ibicaniro ndwi igiharuro gitunganye cy'Imana amashengero ndwi murabona isuguri ndwi bivuga kukuza k'umwami kuvyerekeye inshingiro gusa we yari kuvyerekeye inshingiro nk'uko Mose yari ariko murabona atacemezo cy'Imana aho bombi bari abahanuzi ariko munsi y'igikorwa cya Mose hariho inkingi y'umuriro y'insiga bwenge umuco wari hejuru y'ikambi hariho ugukiza indwara kw'Imana hariho akamo k'umwami mu ikambi ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza n'ibintu byagaragara hagati muri bo cyari kimenyetso cy'Imana nzima hagati y'ihanga ryayo mu bisanzwe bose bari mu kuri kandi Baramu yagerageje kosha abantu kandi acabigera abibarogerako ryari imbere gusayo kwinjira mu gihugu cy'isezerano inyuma y'umundi munsi cyane ibiri bashobora kwinjira mu gihugu cy'isezerano rero ubu ndafise ubwoba iri ni jambo rigoye kuvuga umunsi umwe nzoraswa imbere kubera ryo ariko mwibukiri yuko amashengero ariko ararogwa n'ishira hamwe by'ubumwe bw'amashengero ariko arabinjizamwo avuga ati muri umugwe umwe ntimuri umugwe umwe sohoka muve muri ibyo bintu kandi mwitandukanye navyo mu by'ukuri nivyo nivy'ukuri dutegerezwa kujya kuca kure y'ibyo bintu kure hashoboka baramu yavuze ati tugiye reka tureka abana bacu barongorane kubera uko biri kose twese twizera ya mana nyene mbega babiri bojana batasezeranye ushobora gute kujana n'imana utemenyaranya n'ijambo ryayo ushobora gute kongera ko za nemera n'ibindi kuri ryo mu gihe washiriweho kutabikora cyane utegerezwa kutabikora ntushobora kubikora nta buryo ushobora kubikoramwo mwene data mushikanje ntushobora kuvanga ikintu cambiye n'ikitambiye amavuta n'amazi ntibizovangana umwiza n'umuco ntibizovangana umuco ufise inkomezi nyinshi wirukana gusa urirukana umwiza kandi rero ntushobora kubivanga ni nk'uko udashobora kuvanga icyaha n'isi ntushobora kuvanga ishengero n'idini ntushobora kuvanga ishengero na nemera ntushobora kuvanga isi n'ubutumwa bwiza ntibizovangana va muri bo nimwitandukanye niko imana ivuga nzobibatira muzombera abahungu n'abakobwa nzobabera imana ntidushobora kubikora kugeza ibintu byose bigaragaye kandi ijambo ry'imana muri kino gihe riragaragara ko ari ukuri muce muri ayo makanda pentekoti nicyo cyatumye riteri atakaje ubutumwa bwiwe uko niko Wesley yatakaje ubutumwa bwiwe murabona iyo shengero ryaba Wesley riza kubandanya bari gushobora kuba aba pentekoti iyo abaruteriano babandanya bari kuba aba metodiste murabona rero iyo aba pentekoti koti babandanye bobaye umugeni ni wasubira inyuma ukabandanya usubira inyuma mwisi nk'uko uri kuragenda ubu uzotakara kizoba ari gishishwa gusa kandi umutungo utegerezwa guturirwa ibyo turabizi azokwegeranya ingano ziwe mu kigega ariko ibishishwa bizoturirirwa mu muriro nubwo cyari umwikorezi by'ukuri cara ryikoreye ariko ubugingo bwavuye muri cy'ubwo nyene kimaze kubi babi byavuyemo kugira ngo bikore ikindi kintu kugeza gishikiriye igihagararo gikwiye kandi niko ishengero rizogenda rica mu gutsinda nishirizwa kweza mu mubatizo wa mpemu yera ugushumbushwa kwingabire neza na neza riremerwe mu ishusho ya Yesu Kristo n'umukwe ishengero n'umugeni kandi umugeni n'igice cy'umukwe ritegerezwa kuba ari ishengero batari shengero dini rizoba ari shengero jambo ijambo ryimenyekanishije kandi ni jambo ry'imana ryemejwe baramu ntiyashobora kubona itandukaniro benshi ntibashobora farawo ntiyashobora kuribona nubwo riba ryagaragajwe neza imbere yiwe datani ntiyashobora kuribona datani yavuye hariya kandi yabonye Mose maze aramumenya yagiye hanze hariya avuga ati ugerageza kwiyumvira yuko uri wewe wenyine muri uwo mugwi ikoraniro ryose rirera imana ntiyigeze ikora nk'uko yotegerejwe kuba yaramenye byiza gusumba ivyo kandi yavuze ati yemwe ikoraniro ryose rirera ugerageza kwigira ubwawe namba twobivuga uno munsi imvugo yo mwibarabara iga rabiye yonyene ku nkengera y'ikiyaga kandi Mose yarazi yuko imana yamurungitse hariya ku bw'ibyo yavuze gusa ati mwami acagwa mumu mu muryango w'urusengero kandi imana yavuze iti itandukanye ubwawe nawe hanyuma acarabiye aba mira kandi nimwibuke icyaha Isirayeli yakoze biciye mu byo baramu yavuze ati bose ni bamwe Isirayeli ntiyigeze ihari bico cyaha kandi mwitegereze reka ndabahe igiharuro gitangaje mu miliyoni zibiri zavuye muri Egiputa babiri muri bo nibo binjiye mu gihugu casezeranywe umwe ye wese muri bo yarariye cya kintu nyene bose batambye muri mwemu bose bari bafise basa bari basangiye ikintu cyose ariko igihe cyo gutandukanya kigeze ijambo ryaratandukanije niko bimeze uyu munsi ijambo riratandukanya igihe kimaze gushika yavuze ati kubera iki ngaha turi ko zegeranye cyane nimwitegereze bibiliya yavuze iti mu minsi yiherereza izo mpemu zibiri batabiri na kane bibiri na kane zobaye zegeranye cyane ku buryo zozimije n'uwatoranijwe wese namba byoshoboka icyo gishishwa gisa neza na neza n'ingano ariko coco singano murabona singano ariko gisa na neza nayo murabona zigereranye zozimiza n'uwatoranijwe mwariyunze kandi mugwa muri iryo dini kandi muruma maze murapfa hanyuma ingano icha isoho kiciye mu murabona uko n'ukuri neza na neza n'umwikoreza ariko singano nimwibuke ingano irabandanya mwizuka inkomezi zose ingano zizosubira mu ngano mu gihe zizoba zigiye kugira umutwe kugira ngo ruzoboneke mwizuka rihambaye nticigeze giharirwa muze duhagarike ngaha umwanya mutoyi nibaza yuko ntariko ndababuza amahoro ariko nimwitegereze reka ndababaza ikintu kimwe reka dufate icyo gusa tuvuge nk'akarorero namba iki giharuro coshoboye kuba icyukuri mu gihe imbuto zivuye mu kigabo no mu kigore zije namba utaramenya uwo muri ngoti bapimiramwo canke kuvanga imbuto n'ibindi byose ku byerekeye inka urashobora kubona yuko urugero rw'imbuto ruva mu kigabo ruba rungana hafi uturema ngingo umuryoni kandi urugero rw'imbuto ziva mu kigore ruba rungana n'amagi umuryoni ariko mwari muzi ko rumwe gusa muri izo aribwo rurondoka utwo tu nyana canke ibyo aribyo byose muri izo miliyoni z'uturema ngingo umuriyoni w'uturema ngingo hazoba ko karema ngingo kamwe kinyuranye ubwako hagati mu zindi ndema ngingo hanyuma kagende neza maze gahure n'iryo rigi rirondoke hanyuma kanyengetere muri iryo maze izisigaye zipfe hamwe muri izo kateguriwe ubugingo ndi ntizabuteguriwe nubwo zose ari zimwe kamwe kavuye mu muriyoni mbega byobaye gute iryo joro hari abakristi miliyoni amajana atanu mu isi bitwa ko aribo ndibaza nk'icyo giharuro igiharuro bagereranya gusa nambi zamugwa ryoba muri rino joro rero mu bantu bose bariho hashoboye kuba gusa majana atanu rero hari nk'abo babura iminsi byose n'imiburiburi batamenya irengero ryabo umugeni azojanwa kandi natwe twotangaye icyoba cyabaye kandi abantu babandanya neza bigisha bavuga yuko bagiye kuronka iki na kiriya n'ikindi hanyuma mwitegereze uruhendo ibyo byoteye tuvuge yuko byobaye uko simvuga yuko ariko biri sindabizi jewe sinjejwe ivyo imana niyo mucamanza w'ivyo ariko rero rabukungene byobaye mu buryo bworoshe mu biharuro byose n'ibindi bintu kuntu byoshoboye kugaragazwa ni kuki kora twabonye ico ni kuki data na twabonye ico kubera iki Ahabu atakibonye igihe Ahabu igihe Yehoshafati yaja kwa Ahabu yavuze ati Ahabu turi mu ngorane mbega urazi yuko Imana yaduhaye iki gihugu Yosuwa yarakigabuye urabona aka gace k'ubutaka aha hantu Abasiriya batwaye mbega si ubutaka bwacu ego abana bacu barashonje kandi Abasiriya umwansi wacu bariko bara gaburira abana babo bazurisha buzurisha inda zabo ingano zategerezwa kubirwacu ibyo nibyo bijyanye n'ibyanditswe yavuze ati mbega uraza kumfasha kuduga hanyuma tugifate rero rimwe na rimwe umuntu mwiza aragwa mu mwohe y'ikintu kibi ni byiza ko mwiyubara shengero mwiyubare by'ukuri rero ikintu cya mbere mutegerezwa kumenya Yehoshafati umuntu asenga cyane yavuze ati ni byiza twotegerezwe kuduga n'ibyo imikogote yacu twese turi ihanga rimwe ariko ntibari ihanga rimwe oya yavuze ati yemwe imikogote yacu ni imikogote yanyu ihanga ryacu ni ihanga ryanyu mu by'ukuri tuzogenda yavuze ati ariko katubanze twumve icy'umwami avuga ubwa mbere rero yavuze ati yo Ahabu rero nta nkeka twotegerejwe kwiyumvira ibyo rero tuzo hoba hari umuhanuzi w'uhoraho yavuze ati ndafise iseminari ibuzuye ndafise amajana ane hano abambere babaho bose barafise ama PhD na RD amarede abirabiri n'ibindi byose bijyanye n'ibyo bari umwe wese rero nimwibuke barabavugishwa b'abaheburayo bava mu mashuri y'abahanuzi yavuze ati bazane mureke tubumvirize. Nizere yuko Zedekiya umukuru ahambaye kurusha Musenyeri n'abandi bose yaduze hariya kandi yarafise uguhumekerwa gose yaduze hariya aca yikorera amahembe abiri y'ibyuma yavuze ati murazi niko uhora hagize mugiye gufata ayo mahembe no kwirukana abasiriya hanze y'igihugu. Yemwe abandi bose baravugishijwe bati uko n'ukuri neza na neza umve wese muri bo iseminare yose bahuje murabona. Ahabu yavuze ati urabona Yehoshafati umuntu ameze nk'uwa mpemu murazi ntiyashitswe. Yavuze ati mbega nta wundi umwe nyene ahantu hamwe twoshobora kumviriza. Mbega kuki ushaka kumva abandi mu gihe inama mpuzamashengero yose inama yose yavuze iti byose ni byiza mumbabarire. Murabona ikintu cyose kivuga kiti ibyo nibyo dutegerezwa gukora. Murabona ibyo nibyo dutwategerezwa gukora. Yavuze ati ariko nta wundi n'umwe gusa ahantu anaka urya adatahura. Murabizi yavuze ati egwa riho hari umwe Mikaya mwene Imura ariko ndamwanka igihe cyose uko nyene ndamwanka kuko yamavuga nabi gusa abantu bacu aramvuma akambwira ibibi byose binyerekeye ndanga uyo muntu. Yavuze ati aha umwami ntakavuguko. Yavuze ati genda mumuzane. Rero bagiye hariya kumuhungu wa Imura bamwe mu basenyeri bishengero cyangwa batama bishengero kandi baduga hariya bavuga bati rero umviriza ushaka gusubira mu idini ryacu ubugira kandi uvuge cyo kimwe nk'uko bavuze barakugarura. Ariko byabonetse yuko Imana yari ifise umuntu batari kwifatira. Imana yari yaramwifatiye yari uwerekana ukuri kw'Imana. Yavuze ati nivyo yavuze ati ndamanuka ariko ndaja kuvuga gusa icyo Imana ishira mu kanwa kanje. Hariho umuntu w'Imana yavuze ati mpari no joro rero ijoro rirashika hanyuma muhoraho avugana n'umuhanuzi wa muntu atacamaze kandi ikintu cambere mwomenya yaraje bukeye. Yavuze ati none ni gutega imla. Yavuze ati muduge. Yavuze ati ariko nabonye Isirayeli yasanzaye nk'intama ku musozi zitagira umwungeri. Yavuze ati sinababwiye by'uyu mugabo. Yavuze rero Musenyeri mukuru yaragiye maze amukubita ku munwa avuga ati mbega mpemu yera yaciye hehe kuko ndazi ko mfise uwo mpemu natambye muri mpemu nakoze ibi bintu byose. Murabonana nari mfise uwo mpemu kuri jewe yaciye hehe. Rero murabona Imura kuko yari umwana w'Imana cyangwa umuhanuzi w'Imana yasuzumishije iyerekwa ryiwe jambo namba bitari bijyanye n'ijambo byari ububeshi. Murabona ijambo ry'icyo gihe. Murabona rero yavutse bijyanye n'ibyanditswe yuko iyo igihugu cyari rwabo icyo gihugu cyari rwabo bijyanye n'ibyanditswe ikintu cyose cyasa nuko kimeze neza uretse ikintu kimwe. Nibuke ijambo rimwe gusa ryatumye ko akajagari kose kaza epfa yaretse kwizera ijambo rimwe ry'Imana. Mu itanguriro rya Bibiliya ijambo rimwe ryatumye habaho ingorane. Yesu yaje hagati muri Bibiliya yavuze ati umuntu azobeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ku iherezo rya Bibiliya yavuze ati uwo ari we wese akura ku ijambo rimwe cyangwa akongera ku ijambo rimwe. Si igice cy'ubutumwa bwiza. Abametodiste barafise igice, ababatiste barafise igice, n'abapresbiteriyo namwe bafise igice cyaryo, katolika bafise igice cyaryo, ibyabona bya Yehova n'abandi bose. Ariko ni ijambo ryose, ijambo ryose, ijambo ry'igihe nibyo bifise akamaro kandi ntituzigera tubikora gushika Imana isize umuhanuzi ashobora guhagarara no kurivuga aryemeza rigaragaza yuko ari ukuri rizogaragara rwose rigaragarira abantu ntibazokwigera barimenya nk'uko byamye igihe cyose. Mwebwe bakatolika nka Jeanne d'Arc mwamuturiye muvuga yuko yari umupfumukazi mu nyuma mwazuye umubiri ya imibiri yabo bapatira inyuma y'imyaka 200 muca mubata muruzi ntimwamenye uwera Patrick n'abandi bose rizobaca muba maboko bugira kandi ikintu cambere mwomenya Imana izobikora kandi ntimuzokwigera mumenya yuko ivyakozwe. Murabona aza buhoro buhoro kurondera umugeni wiwe hanyuma amutuze ubwo nyene mujane mwihanga amukuye hagati mu bantu. Turabona yuko uyu Mikaya mutoye yavuze yuko yasuzumye yamenye yuko Imana yari yavuze iciye mu muhanuzi w'ukuri yamwita tangi imbere muhanuzi yamwitangi imbere yavuze yavuze ati ahabu kuberako washeshe amaraso y'umugorotsi cyangwa amaraso y'umugorotsi naboti imbwa zitori gata amaraso yawe nawe na yezeberi kandi n'ibyo neza na neza byategerezwa gushika kuko imana yari yabivuze mbega uwo muhanuzi yashobora gute kuvugishwa byiza ku mugihe byari bibi kuri we nshobora gute kubwira igihe cy'ishengero rya Laodikiya ibintu byiza mu gihe imana yavuze ibi birwanya ubigusa umutindi uvuga uti ndatunze ndafise byiza ntafise amashengero ka metodi ababatisa aba presbiteri mfise ibi mfise biriya iki cyiza cyane kiriya kini kini uko n'ukuri ariko ntuzi y'ukuri gusa impumyi umutindi ku bintu nabyo imana iriko iragaragaza bizokurengana nka kurya bigende murabona bantu mwe mwizere imbere yuko igiye kirengana rero tubona yuko yamukubise ku munwa hanyuma avuga ati nke mubi imana yaciye hehe mikaya yavuze ati nabonye imana yicaye ku ntebe y'ubwami hanyuma bose yahamagaye abakozi bo mu ijuru avuga ati ninde ashobora kumanuka kugira ngo ahende ahabu yavuze ati kandi impembo y'ububeshi iraza yikubita imbere y'imana umubeshi hanyuma mwibuke iyo mpembo y'ububeshi yinjiye muri abo bahanuzi bategerezwa kuba baremeye rero ko iyo mpembo yari kuri bo itahuza n'ijambo ariko bari bashushe rwose kuko bari abahanuzi b'umwami kuko bafise ikintu cyose cyiza kandi ibyo nibyo ishengero ryakoze uno munsi mwagiye kure ya kwa kugiriranira imigenderanire n'imana kwa kera mwari mufise imyaka yaciye yaheze igihaho mwahagarara ku ikona ry'ibarabara hanyuma mukavuga ubutumwa bwiza muve muri ayo madini hanyuma mukiyita ngo abantu bidegembya kuko mwabyiyugariye mwo ubugira kandi nk'ingurube mu byondo byayo canke imbwa ku byo yadashwe namba byatumye adaho bwa mbere bizotuma asubira kudaho ubugira kandi uko n'ukuri Imana yabadashwe mu kanwa kayo yavuze iti murakazu yazi ntimushushe kandi ntimukanye mufise ibikorane bike hanyuma mukagira umuziki mukeya hanyuma mukaririmba gatoyi mu gihe ari neza na neza byabaye ibitera soni ku Bukristo umuhungu wanje yarampamagaye uwundi munsi ngo ndabe televiziyo aho abantu bakoraniye ngo baririmbe uwo mugwi w'abariki batoye bahagaze hariya banyikanyiza nka roka ngeroro kandi baririmba izo ndirimbo z'ishengero n'ibitera soni kuri Yesu Kristo nta rupfasoni rukiriho mu ishengero habe namba biboneka nk'uko byose byabaye nk'ikintu cya roka ngeroro n'imyiyerekano y'imideri y'impuzu mu gishingo cy'ishengero ry'imana nzima aho Yesu Kristo ashobora kwigaragaza tubwiwe mu nkomezi kuri jewe biboneka nk'uko hariho ikintu kitagenda neza ahantu hanaka bariko baragwa kandi bibiliya yavuze yuko byobaye nk'uko murabona murabe aho mugeze mube maso mwikangura imbere yuko igiye kirengana rero tubona yuko yavuze ati ninde yoja hariya gahenda habu amureka duge hariya ngo ashitse amajambo y'umuhanuzi murabona namba umuhanuzi yavuze ijambo ijuru n'isi bizopfa hariko ntibizoshobora kunanirwa bitegerezwa gushika rero ibyo n'ukuri bitegerezwa gushika yavuze ati mushira uyu muntu mu ibohero kure cyane mumuhe umukate w'umubabaro n'amazi y'umubabaro ninagaruka amahoro nzomenya icyo ndamukoza mikaya yahagaze ashikamye ati yuko yari afise mpembo w'imana ubuvugishwa bwiwe iyerekwa ryiwe byari iby'ukuri ubutumwa bwiwe bwari ubw'ukuri kuko bwari nikuhora hagize bivuye ku kwerekwa nikuhora hagize bivuye ku ijambo byategerezwa ku bukuri rya byari nikuhora hagize yavuze ati ukaramu kugarutsesha imana ntizoba yavuganye nanje kandi by'ukuri murazi byabaye murabona mwebwe tahura mwene data umviriza by'ukuri Kayafa ntiyashobora kubibona kuki ataravye hasi we yari uyari umusenyeri yari papa w'amashengero yose hamwe ni kuki iyo muntu atashoboye kubona Yesu ahagaze harya kuki atashoboye gutahura igihe bariko bararirimba zaburiya 23 zaburiya 22 bambe mu rusengero kandi bavuga bati mana yanje niki kikumpebesheje nawe amanitswe hariya ku musaraba ibyanditswe ubwabyo ya mana irya nyene basenga bariko bayicira urubanza no kuyica bavuga ko yo ari umushikuzi nuko Vyo batangaza hamwe no babwiye yuko ivyo biri hafi gusubira kuba ubugira kandi bibiri ivuga ko we yari hanze agerageza kudotora kugira ngo yinjire kandi niho bayeho umuntu yo mwugururiye uwo nkunda ndamuhana nkamukangira nkamukangira nkamu nkamunyiganyika ariko nuko ndamukunda ugurura kandi ugende ninjire ego ntiyashobora nimwibuke sinanditse sinashatse kwinjira mu rusengero niwe umuntu kuki giti ciwe we ntiyari gushobora kwinjira mu rusengero bari bamwugaranye hanze rimwe gusa rero idini ryonyene muri ayo yose niki niki gihe cy'ishengero aho we yari hanze y'ishengero yashinzwe hanze yaranzwe yarashibuwe kubera ko we yagaragajwe gusa mu gihe cy'akanya gato mu yandi mashengero mu buryo bwo gutsindanishirizwa n'ibindi ariko ngaho igihe kiriko kiraza ubu n'ukugaragaza kwa Yesu Kristo wa wundi nyeneje uyu munsi n'ibihe bidashira yo ndemera ko dufise ibi abiganyi benshi ariko musuzume birya bya mbere by'inkomoko Mose yarama manutse ajana amabwirizwa y'Imana gucungura Isirayeli kandi igihe yakora ivyo yakoze ibitangaza bike abiganyi baramukurikiye iyo baba aribo batanguye yari kuba ariwe mwiganyi urabona we yari afise ijambo ry'Uhoraho Uhoraho nawe yarabigaragaza we yagumye atuje None murazi yuko ico kintu nyene casezeranywe mu minsi y'iherezo nkuko yamne na yambure bagwanije Mose niko nabo bagabo bagwanya ubwenge bagwanya ukuri kandi mu gihe idini rigumije ryakiriye umuntu rikamwinjiza ubwo nyene muri iryo dini vyerekana ko ritavuye ku mana kuko Imana ikora bene ivyo mu gukwega imitima y'abantu hanyuma rero ubutumwa bukabikurikira butabikurikiye ntazoba ari Imana si Imana kenshi Imana ikora ibyo ibyo Yuda ntiyari gushobora kubitahura yagendanye nawe nyene ntiyabibonye ariko urubuto rw'ukuri rwatoranijwe n'Imana urwo rubuto rw'ukuri karya karema ngingo k'ukuri ubugingo bw'Imana bwari mu Mana imbere yo kuremwa ku isi mwibuke mwebwe by'ukuri mufise mpemu w'Imana muri mwebwe muri iri joro mwari ngaha muri Kristo kuko we yari kunengesera ku ijambo we yari uku nengesera ku mana mu buryo bw'umubi Imana yari muri Kristo yiyutuza n'abari mu isi mbega muravyizera ni murabe we yari muri Kristo nuko rero namba wari mu mana urubuto ijambo ikiyigize kuva ku itanguriro rero wagendanye nayo hano ku isi wavuganye nayo mu isi wababaranye nayo mu isi wapfanye nayo ikaruvariyo kandi warasubiriye uzukana nayo none ubu wicaranye na Kristo Yesu ahantu ho ijuru ufatanije nawe ijambo mu gihe rigaburira ubugingo bwawe yuko umuntu azobeshwaho n'ijambo ryose risohoka si jambo rya Methodiste ijambo rya Baptiste nimwibuke ibisigarira byose by'ikimazi byaturigwa imbere yuko buca kuko bukeye cyaba ari ikindi gihe cy'ishengero uko n'ukuri kuvayo uko n'ukuri ikigereranyo igitutu cy'ikimazi irembo yavuze ati nzotegura ikibanza kimwe ntimuzonsengera mu irembo mu marembo yose ndabahaye ariko hariho irembo rimwe kandi muri iryo rembo nzoshira mu izina ryanjye kandi aho umwami ashyize izina ryiwe aho niho hantu Imana izokwakirira ikimazi cyawe twakoze ubwoko bwinshi bw'amarembo ariko Imana yakoze irembo Imana yakoze irembo kandi iryo rembo ryari Uwera Yohani igice cya cumi Yesu yavuze ati ni jewe rembo Imana yashitse izina ryayo muri Yesu mbega muri zeri byo yari umwana w'Imana umwana wese aza mu izina rya se yavuze ati naje mu izina rya data ntimwanyakira naje mu izina rya data waje mu izina rya so Yesu yaje mu izina rya se rero izina rya se ni Yesu neza na neza kuko naje mu izina rya yaje mu izina rya se kandi ntimwanyakiriye uwundi azoza kandi we muzomwakira muzofata amadini yanyu hanyuma mujane nayo nimubandanye gusa bibiliya yavuze iti bahagurukijwe kugira ngo bashitse ibyo impumyi bagenda menya ariko ntibabizi ishengera idini yo abasenzi bacane nkakurya nyene kayini yari ameza atangura ikimaza akora ibintu byose nkakurya nyene abeli yabikora ariko biciye mu guhishurirwa yahishuriwe icyari cyakozwe ntibyari byamwa byo mu itongo cyangwa ikindi kinaka ukoresha iminwe yawe uwizera ashobora kubona ijambo ryambara umubiri abandi ntibashobora kubibona. Abisirayeli bose bamaze kubona Mose akora ibyo bintu no kubazana mukarya nyene mu nama nkuraho yategerezwa kubera. Umwe wese muri bo yavuze ati tuzojana na Baramu kuko twiyumvira ko umuhinga Baramu afise ukuri, arafise amashuri menshi, arafise ubwenge kurusha, yarize kurusha ibintu byose. Kubw'ibyo tuzofata ibyo gusa, kandi Imana ntiyigeze iharira yarabi yarabarimburiya ho nyene mu bugaragwa. Kandi Yesu yavuze ubwiwe ati ntibazokwigera baza, nta n'umwe muri bo yarokotse. Yesu yavuze bavuze bati basogokuruza baririye Imana mu bugaragwa mu kiringo cy'imyaka 40. Yesu yavuze ati bose barapfuye batandukanye n'Imana ibihe bidashira, bose barapfuye mu by'ukuri kuko bumvirije ikinyoma. Igihe Mose uwagaragajwe n'Imana n'umurongozi yabereka inzira igana mu gihugu cy'isezerano, kandi bari bavuye kure cyane, ariko rero ntibashoboye kubandanya na nawe. Rero abizera bashobora kubibona, ariko abatizera ntibashobora kubona ibyo byagaragaye. Gajwe nimwitegereze ukungene Kayafa yari umusenzi, nimwitegereze ukuntu abo baherezi bari abasenzi. Kandi Yesu yarahindukiye avuga ati muri abaso wa murwanizi kandi muzokora ibikorwa byiwe. Ariko hariho abizera b'inkehwa bari bicaye hariya mbere. Mwiyumvira ko abo bigishwa bashobora gutahura igihe Yesu yavuga ati jewe na Data turi umwe? Ntibashobora kubisigura igihe yavuga ati nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywa amaraso yiwe nta bugingo mwogira muri mwebwe. Mbega bushoboye kubisigura? Oya, ariko bararyizeye kuko babonye Imana yigaragaje kandi yigize umuntu. Yesu yavuze ati namba ntakora ibikorwa bya Data rero ntimunyizere, ariko namba nkora ibikorwa bya Data. Ijambo ryavugishijwe ko nokoze rero nimu namba mudashobora kuryizera, nimwizere ibikorwa nkora kugira mushobore gukizwa. Murabona Yesu yavuze ati intama zanje zibazi ijwi ryanje, barazi ijambo ryanje, bararibona igihe rigaragajwe muri icyo gihe. Iyi rero Kayafa nawe nyene yarazi ijambo, ariko ntiryari ijambo ry'icyo gihe. Yari afise ijambo abafarisayo bamubwiye, ariko atari ijambo ry'igihe ryagaragajwe. Barazi ijwi ryanje, barazi ikimenyetso canje, barazi igitangaza canje. Ni gutubuku yo reka dusubire ku gisomwa cyacu, kuko turajya guhomba byinshi by'iki cyanditswe igihe tutobikora, kubera ntegerezwa guheza mu minota mikeyi ikurikira uko biri kose, kuko haja kuba ari saha zimwe mu minota mikeyi. Ndamukunda abagenzi, mwebwe bantu ba mwaciye muri iyo mirongo iri hagati y'intebe, kandi mwatanze ishikanwa mu mwanya uheze abantu mugaburira abana banje, mubambika abantu mushira amahera mwaronse mu butame mu gasanduku kamashikanwa, murazi yaja ayo amfasha kuntwara mu bindi bihugu byo hakurya kubagenzi batiregera batarigera bumva icyo ari cyo cyose cyerekeye Imana. Ibyo nibyo ndabyanda yakoresha inoti yose. Imana niyo mucamanza wanje. Ngaba bamwe umuyu muntu yicaye ngaha ubu ni wari mu bubiko bw'ishengero ryanje, jewe ndonka idorari jana kundwi nayo gusa, ayasigaye aja gufasha mu bikorane byo mu mahanga aho badashobora kuza. Amashengero ntazonyakira ntibanshaka. Oya, uko nuko kuri ubu banyita babati we ni bavuga bati we ni Yesu gusa, cyangwa ikintu kinaka nk'icyo, cyangwa n'umuhakanyi w'umushikuzi n'ibindi byose nk'ibyo. Yezebeli akandi nkeneye ibyo bataziriye umwami wanje. Yezebeli kandi bamutaziriye, si Yezebeli ariko ni Belzebuli bamutaziriye amoyo mazina mabi yose namba, bataziriye nyene inzu Belzebuli. Mbega bazotazira gute abigishwa biwe? Rero ibyo nta kintu na kimwe bihindura, kandi wewe ubwawe kubw'imfashanyo y'Imana uriyumvira yuko nohagarara ngaha indyarya ya karuhariwe no kubabwira ikintu kinaka cyangwa si no kwemeranije nico kintu yaba niyumvira yuko cavuye ku mana ariko namba narabakunze nkongera nkamenya ukuri uko ariko mwarigeze kunyumva mvuga ikintu cyari cyo cyose mwizi na by'umwami kiretse icashitse oya ndabatu umuntu bari we wese hariho ibihumbi by'ibintu byavuzwe byose byarashitse muri buki gihe Samweli yahamagarwa ndizera ko byari uko maze aravuga Isirayeli yashatse kwigira nk'ayandi mahanga aho niho mwebwe be Pentekoti mwerekeza mushaka gukora nk'abandi bantu ntimuri mu bwoko bw'abo bantu nimwitandukanye navyo amashengero maniniya n'ibintu bihambaye byiza yo mwene data ntugakore ibyo twigisha yuko kuza k'umwami kuri hafi reka tugende hariya hepfo ku rubuga maze tumenyeshe abatizera murabona nimukore ikintu kibi kijanye n'ivyo ariko murabona Samweli yavuze ati noba narigeze gutwara amahera yanyu kubw'inyungu zanje bavuze bati oya Samweli ntiwigeze ukora ivyo yavuze ati noba narigeze kubabwira ikintu cyari cyo cyose mu izina ry'umwami kiretse icashitse yo uko ni ukuri Samweli turizera kuri umuhanuzi yatumwe n'Imana ego mugenzi ikintu cyose wavuze cyarashitse Samweli ariko turakeneye uko biri kose urabona ivyashitse yo mwene data ivyanditswe biguma bigaruka na hariya mu vyanditswe kuko ariyo nzira y'Imana yo kubikora murabona murabona mushikiriye ibihe nk'ibi reka dusubire ku gisomwa cacu n'ingoga ubumaze uyu mwanya wose kandi sindashikira igisomwa canje biri mu mutima wanje ndabakunda ntimupfane n'isi namba murabigisi muzorimburwa n'isi namba murabimana muzojana nawe nizuka rero hindura akameremere kawe uyu mugoroba kubwo gukunda isi n'ibintu by'isi n'isiza nemera zose n'ibindi hanyuma uhanga amaso ikaruvari yo kukimazi cawe musange muri bidya bibanza kuko niho hantu honyine azohurira namwe we aba metodiste bavuga bati ni mwishengero ryacu aba batiste bavuga bati ni mwishengero ryacu n'aba presbyterian bati ibindi ariko yavuze ati nzohurira nabo mu kibanza kimwe ahantu nashize izina ryanje ni muri Yesu Kristo aho niho Imana yashize izina ryayo aho niho hantu honye n'Imana izohurira nawe kandi ni Kristo ni jambo wa wundi nyenecho ryakunze kuva ku birenge bibibero kandi uburiri mu mutwe byiteguriye kugenda ndari garagaza kurugero rukwiye umugeni cyo kimwe n'umukwe rero reka tuje kugisomwa cyacu n'ingoga mu mwanya ungana n'iminota 10 hanyuma duca duheza rero igisomwa cyacu twese turaja gukenera kuciyumviro byarashitse kandi nko kugisomwa cyacu nko nkuko byamye bishika ibihe byose Imana yarungitse umuhanuzi wayo nkuko we ijambo ryasezeranywe muri Maraki 3 nzorunga iki nteguzi imbere yanjye iroranye ukuza kwiwe rero namba mushaka kugaragaza ibyo mubigaragaza Matayo igice cya 11 haragaragaza ibyo nyene igihe abigishwa ba Yohana baza kuri Yesu bavuze bati Yohana ari mwibohero bavuze bati twaje kukubaza nambari ijisho ry'inkukuma rya Yohana ryaravye kure kandi yari mwibohero yare yiteguriye gupfa yavuze ati genda mu mubaze murabona Yohana yavuze ati yo mu rutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe na kandi azokubura imbuga yiwe neza yiyumviriye yiyumviriye yuko inganji y'imyaka igihumbi yari gutangura ico gihe nyene yiyumviriye yuko urubuto rwari rweza ariko rwategerezwa gupfa no kuja mu mutumba no kugaruka kandi kugira rube umugeni nyawo ko niko yavuze ati azokwimburira ingano ziwe mu kigega kandi azoturira umuriro nimwitegereze uyo yaci imbere ya Kristo muri ico gihe ibyo yavuze byategerezwa gushika urubuto kandi nizera yuko mudasinziriye urubuto ruri ngaha ruzoshirwa mu kigega rwari uyo mugeni icyo gihe cyarwo ariko n'ibiki yavuze ko bizoshika uwo mutumba uzoturirwa mu muriro utazima murondere agakiza ubu mukibishoboye mube urubuto ntimube umutumba murabona nimwinjire mu bugingo si mu kintu ca kera capfuye nimwinjire mu bugingo bwa Kristo ijambo ryagaragajwe no gushitswa nkuko iki nico gihe cyo kwimbura umwimbuza ariko araza byobaye byiza mwinjiye mu rubuto kuko igishishwa kigiye kuzoshirwa inyuma. rero turatahura yuko vyashitse Yesu kugira mpera heze icigwa canje ngaha ha muri Matayo 11 murabona ntiyahaye Yohana yavuze ati rero ndindira nzohava ndi Yohana igitabo kumwere kubukungene ategerezwa kwigenza uwizera mwibohero oya yavuze ati nimuhagarare hafi hanyuma murabe ibiba musubira inyuma hanyuma mwereke Yohana byabaye ibimugabira gende impunzi zirabona abapfuye barazuka kandi ubutumwa bwiza bubyigwa boroneza na neza nkuko umuhanuzi yari yaravuze ko bizoshika kandi uraheza kiwe wewe ibyanje bitazotsitaza kandi abigishwa biwe bari batanguye kurenga agasozi yarahindukiye avuga ati mbega nibiki mwagiye kuraba igihe mwaja kuraba Yohana mbega mwagiye kuraba umuntu yambaye impuzu nziza n'ibindi koro ricuritse n'ibindi byose murazi yavuze ati bari mu matu y'abami basoma abana batoyi kandi bahamba bapfuye ntazi ukuntu bafata inkota ifite ubuki bubiri murabona yavuze ati mwagiye kuraba iki mbirenga rihungabanywa n'umuyaga ingo Yohana ndaguha amahera arenze ni waza ngaha rero Imana ishimwe sinkiri umumetodiste nzobe umupenekoti nzobe umupresbiteria nzobe iki iki kintu cyo cyose hazoba hariya nzo hazoba hari amahera menshi yavuze ati ntimwigeze muja kuraba irenga rihungabanywa n'umuyaga yavuze ati ni ibiki mwagiye kuraba yari hariya umuhanuzi yavuze ati ego kandi arenganya umuhanuzi Yohana yari ahejeje kuramu kumaramaza Yesu ko bishoboka kose yamenye ko yavyo vyategerezwa kuza muri ubwo buryo yamubacije gusamaze kumwerekana no kubona kirya kimenyetso hejuru yiwe avuga ati uyu ni Mesiya hanyuma araza kanda mubaza ati mbega wewe uriwe canke twitege uwundi ariko namba Yesu amenye ivyo yarahindukiye maze amuha icubahira avuga ati mwagiye kuraba iki irenga rihungabanywa n'umuyaga yavuze ati ntihagiye ntiharigera habaho umuntu mukuru yavyawe n'umugore nka Yohana gushika uyu munsi uko n'ukuri ni cubahiro kingana gute yahaye uyo muntu ariko murabona bwari ubuhanuzi buriko burashitswa neza imbere y'amaso yabo kubwo kuza kuwitangiye neza na neza nk'uko Maraki yabivuze rero ivyo ni Maraki gatatu si Maraki kane Yohana umubatizi yari Maraki gatatu Yesu niko yavuze igihe yamubaza bavuga bati ni kuko abanyabwenge b'ibyanditswe bavuga yavuze ati yaraje bakoze ibyo bavuze ariko mwibuke Maraki kane neza na neza inyuma y'umuhanuzi Maraki kane kwa kuza kugira kane kwa Yohana umubatizi muri canke kwa Eliya kuza kwa gatanu kuzoba mu byashyiriwe Yohana kabiri byabona igihe azogaruka ku masigarira y'Abayuda ariko Imana yakoresheje iyo mpe munye n'icuro zitanu ubuntu Yesu yabaye Yesu igihe cyose ukwizera ubuntu n'ibindi murabona igiharuro gatanu n'igiharuro cy'ubuntu kandi yaragikoresheje ntazokoresha gatatu gusa ntazokoresha kabiri gusa gatatu kane agikoresha inshuro zitanu rero nimwitegereze n'ingogubu aho turangiriza yavuze ati uyu niwe yari yaravuzwe nzobarungikira integuza yanjye imbere yo kuza kwanje ariko muri Maraki akane neza na neza inyuma y'ibyo umuhanuzi yavugishijwe isi yose izoturirwa yaba n'abagororotsi bazokwa bazokandagira iminyota ya babi murabona neza na neza murabona ibyo n'ubuhanuzi bwa Maraki kane kandi murabe muri Luka 17 aho yavuze ati mu minsi y'iherezo bizoba bimeze nk'uko byari muri Sodomu na Gomora mwabitahuye dufise Sodomu na Gomora kandi mahanga yose raba nimwitegereze ibyavuzwe kubwongereza ikintu cyose cyarahumanye ibifungugu bwavyo byarahumanye kandi nimwitegereze hano iby'ubushakashatsi muravye muri Rideje d'Ageste nizera yuko hari mu kwezi guheze bavuze bati abahungu batoyine babigeme bashikira urunganwe rw'abantu bakuze bari hagati y'imyaka 20 na 25 nahuye nabo mwikoraniro abakobwa batoyi bataki basha kuvyara bafise urugero rw'imyaka 20, 22 batakivyara bivana niki uguhumana ukuvanga ico nico neza cishe ico kintu nyene cono nyumubiri ntacho turi atari umwanda wa nk'igitegwa cikivange iyo ufashe igitegwa cikivange ukongera ukagishira hariya hanze buriga gakoko kose kazokiza kubwo nyene ariko igitegwa cinkomoko gikwiye agakoko kazogihunga ntikazogihagararako iyo niyo ngorane iri mu ishengero twara ibivanze iyo niyo ngorane y'ifarasi ishashe ya Peregrine hariya yataye urya muhungu umunsi umwe we ntaca amaze kiretse yuko ari farasi ya kera itikwije murabona ikiri gusa nini nk'inyumbu yo ni inyumbu ntizi ukose canke nyina yo wayo imeze ntacimenya kuko yo ari gice cy'inyumbu n'igice cy'ifarasi kandi n'igice cy'indogoba yo ntizico ntiwoshoboye yarorokereye ubuzima bwiwe kugira ngo igutembagaze uko n'ukuri ushobora kumuhamagara uvuga uti ngo hano muhungu ngo hano muhungu azotega amatwi ye kandi ivuga iti ho murabona ni nkabo bavuga bati iminsi y'ibitangaza yaraheze ho izo mvange zose bategerezwa kuba babanywanye ibishengero n'abakristo simvuze ibimugufi nata ariko n'ukuri ariko ni mwene data muvandimwe w'inkomoko aratse wose yari uwo nyina yari uwo sekuru wiwe yari uwo nyokuru wiwe yari woshoboye kumwigisha ikintu yakinakawe ni umushinga ntaye kandi umukristo w'inkomoko yavyawe na mpemu yera kandi yuzujwe inkomezi z'imana ni jambarazi suwo ariwe nyina wariwe sekuru wariwe nyokuru wariwe azi byose kuvyerekeye ivyo urashobora kumwigisha ikintu kinaka ariko ikivange ibyo nibyo byashikiye amashengero ukuvangwa hagati y'isi n'amadini no kwinjiza ijambo rike muri ibyo ijambo rike hariya rishobora kuzimiza uko n'ukuri iyo ubonye ijambo ry'ukuri ry'Imana rigaragazwa nk'uko Kayafa nabo bandi babikoze barariteye akagere ntibabizi ikivange rero turabona no muri ubu butumwa Yesaya 43 kandi byaragaragaje Yohana yavuze ati ijwi ry'umwe umuvugishwa semerera mu bugaragwa ati tegura inzira y'Uhoraho museni inzira ziwe ikoraniro ntiryamwizeye kuko atari uwo muri bo uwo muvugishwa yakuriye mu bugaragwa akura atazi umuntu n'umwe yari afise impemu kuri we nk'iyo Eliya yari afise yari umuntu wo mu bugaragwa yankabagore bibyigenze mwibuke ukuntu Eliya ni ki chatumye bamuca umutwe yari Yezebeli niwe yatumye urupfu rwiwe byatumye yirukira mu bugaragwa Yohana umubatizi ubundi yakunda ubugaragwa umuhuhigi umuntu yabamwishama murabe yiwe yari nta mashuri yarafise murabe ibyanditswe byiwe ntibyari nk'umunyateolojia yavuze ati mwaruvyaro rw'inzoka ikintu kibi cyane wosanga mu bugaragwa ukugene yari inzoka kandi yisabo baherezi mwarubyaro rw'inzoka ninde yababuriye ngo muhungu burake bugiye kuza ntimutangure kuvuga muti twebwe tura abiri kandi turafise ibicanke biriya kuko ndababwira Imana irashobora gukura muri aya mabuye ubugaragwa hamwe inshoka iyo yakoresheje igenekerejwe ku gitsina cy'igiti kandi buri giti gitama ivyamwa kizocibwa gituririrwe mu muriro amina yari umuvuga butumwa w'ibyaremwe umuntu ahambaye w'Imana yabayeho igihe gito ariko mu by'ukuri yakije umuriro ku isi yose yatangaje urwo runganwe mu mezi atandatu y'igikorwa Imana yamureze imyaka 30 kugira kwize amezi atandatu yo kuva iwe ariko Imana ikora ukuntu kwayo irazi yimburwa ryayirya riryo kandi dusanga rero yuko iri nico cashitse by'ukuri ntibamwizeye kuko ntiyari uwo iwabo ntibamwizeye bakoze nk'uko bisanzwe ntibaribonye ntibizeye ijambo ry'Imana ryo muri Maraki 3 banke bari kubona bigaragara neza mu cyanditswe yuko uyo yari waje imbere nta muhanuzi bari bafise imyaka 400 kandi ngaha umwe arahaguruka ubwo nyene murabona kandi abantu bizeye yuko we yari murabona ntibavyizeye kuko igihe babonye cyanditswe kigaragajwe by'ukuri ico yavuze yuko yari gukora n'ikindi kintu cyose hanyuma bari bonye ku mugaragaro ryemezwa igihe ijambo ryaje mu mazi ku muhanuzi bari bahagaze ngaho hariho benshi baharira kuri ico canditswe kijanye na Yohana murabona Yohana yavuze ati ni jewe nkeneye kubatizwa nawe none kukuje kuri jewe Yesu yavuze ati emera bibe nkuko kukuku ariko rero bidusaba tubwirizwa utegerezwa kubishitsa ni vyiza Yohana wewe uri umuhanuzi urazi kimaze gitegerezwa kozwa imbere yuko gishikanwa kandi ni jewe ico kimaze kandi wewe uri umuhanuzi kandi urabizi niho yamwemereye aramubatiza murabona kandi yara ibyari byo murabe baramutwenze bamwise umunyeshamba semerera umushikuza atize kuko nkuko bisanzwe uwo muhanuzi yaje gutegura kuza kwa mbere kwa Yesu simvutse yuko bari badafise ibyiganano nyene iki gihe by'inkomoko barabifise by'ukuri ariko mwibuke ahantu mubone inoti y'idolari bijanye hategerezwa kubaho inoti y'idolari y'ukure iyo yakozwemo aho mubona uwigana kuba umukristo hategerezwa kubaho umukristo w'ukuri ahantu hanaka kuko iyo batayo iyo yoba yari iy'ukuri hategerezwa gushikira ikintu cy'inkomoko ariko murabe iya mbere hanyuma murabe iy'ukuri iri hamwe n'isezerano n'imbariyo rero muyizere isezerano kubw'igihe rero ubuvugishwa bwa Yohana bwemejwe n'urutonde rw'Imana ijambo ryaje ku muhanuzi hanyuma riramugaragaza by'ukuri nk'uyo muntu Yesu yaje ubugira kandi mu bitandukanye n'ugutahura kubw'ubwo buvugishwa ntibaritahuye ubwo buryo ubu turiko turaheraheza ariko bijanye n'ijambo ry'umuhanuzi ryashikijwe ryoshe ubuhanuzi bwashikijwe ariko ukuntu biyumviriye yuko ariko byari kuba ntikwari nk'uko rero bashoboye gute gutahura ura no kumenya icari icukuri n'icari iki kinyoma kubona namba byari byaragaragajwe n'Imana namba yari Imana yari kwirasobanura ijambo ryayo yavuze hari harabaye ba Yesu bikinyoma baje imbere barongorera umuntu w'amajanane mu bugaragwa n'ibindi ariko ntigigetse yigaragaza mu ijambo murabona nkuko yabivuze Yesu igihe yaza yategerezwa kuba umuhanuzi uko n'ukuri hanyuma uno mu imbere yuko Yesu aza ubugira kandi ukugaragara kunengesereye kumuntu kwa Yesu Kristo gutegerezwa kugaragara mu mubiri mu vyiyumvire Yesu yavuze ati nguko vyari mu minsi ya Sodomu niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu igihe umwana w'umuntu azohishurirwa niki gihishurwa guhishurwa kumugaragara kumenyekanishwa kumenyekanisha ibanga ryazanywe ryahishuwe umunsi umwana w'umuntu azohishurwa isi zobisa na Sodomu turayifise sibyo ego ni bangahe bavyizera isa nko mu gihe cya Sodomu uko n'ukuri murabe aho igeze ubu mwibuke hama hariho imirwi itatu y'abantu muri buri mugwe wose mukoranya abo ni abigira bizera abatizera n'abizera turabafise muri buri mugwe wose bamwe babifise igihe cyose hariho ari Sodomu hariho abo kwa Loti n'abo kwa Aburahamu yari umurwi wasohotse ntiwari muri Sodomu kuva ku itanguriro rero murabe ubutumwa bwabo bwamye barorereye umwana w'isezerano bamurindiriye imyaka myinshi Imana yaretse Aburahamu ibimenyetso byinshi bihambaye n'utwumiza ariko Imana yari rutse yururutse ubwayo nk'umuntu muvuga muti uwo yari umunyamarayika Aburahamu yamwise mu mwami indome nkuru mwami ubusoma wese bibiliya yarati yuko urwo rudome rukuru mwami ni Elohimu bwa mbere na mbere Imana umwami Imana Elohimu uwikwije Aburahamu yamwise mwami Imana Elohimu ubu murabe neza hari abantu babiri bagiye hariya epfo muri Sodomu bafise ubutumwa hanyuma bara avuga ubutumwa ko kubanye Sodomu nta kintu na kimwe bakoze ariko barabahumishije nibyo ukuvuga ubutumwa bihumisha ubutizera ariko muraba ubwoko bw'ikimenyetso umurwi wa Aburahamu waronse rero dutegerezwa kuba urubuto cami rwa Aburahamu Isaka yari urubuto rw'inkomoko ariko urubuto rw'ukwizera ukwizera ijambo ryasezeranwe rya jambo ryasezeranwe ntibibacike rwari urwo rubuto cami urwo rwari urubuto kwizera kwa Aburahamu twebwe byapfiriye muri Kristo bapfiriye muri Kristo turi urubyaro rwa Aburahamu abaga abaraganwa nawe bijanye n'isezerano murabe neza igihe ibyo byose byariko biraba hariya hepfo muri Sodomu hariho abakozi b'Imana babiri hari yepfo bavuga ubutumwa buhambaye hariho umwe yakumanye n'umugwi wa Aburahamu tivanze n'urya mugwi hari yepfo rero murabe neza urya umwe wakumanye n'umugwi wa Aburahamu n'ikimenyetso ki yabahaye yavuze rero mwibuke izina ryiwe yari Aburahamu iminsi mike imbere y'ibyo kandi ni Sara Sarayi si Sara umwami kazi kandi uyu muntu mugongo wiwe hindukiriye ihema ico giha abagore bari batandukanye nkuko bameze ubu bategerezwa gusohoka no gutora ibintu by'abagabo babo n'ibindi byose murazi ariko ico gihe siko babikora baguma inyuma rero ba rero umumarayika yicaye harya intumwa hanyuma yavuze ati Aburahamu umugore wawe Sara Sara ari hehe yari yabimenye gute yari yabimenye gute Aburahamu yavuze ati ari mwihema inyuma yawe yavuze ati nzokugendera bijanye n'igihe n'ugusezi nagusezeraniye nzokugendera hanyuma Sara yabaye nk'uwitwenga ahindukira igihema yavuze ati kuki Sara twenza avuze ati ibi bintu bishoboka gute iya tabari muri Aburahamu mugeni wiwe yari icyo gihe Imana yari kumwica natwe niko byobaye uno munsi kutizera kwacu kose namba tutobaye muri Kristo ibyo bitugumiza harya murabona ntiyari gushobora kubabaza canke ntiyari gushobora gufata Sara atabanje Aburahamu murabona kandi rero mwibuke Yesu yavuze ati nkuko byari bibiri mu minsi ya Sodomu niko bizoba mu minsi y'ukuza k'umwana w'umuntu turabona umunsi umuntu wese aremera yuko iri mu gihe cya Sodomu naratoye ikinyamakuru cyo muri Los Angeles nta minsi myinshi irahera hanyuma cavuga nibaza kwari uguhuza ibitsina kw'ababiranye kuri mu kumuvuduko w'ibice 20 canke 30 muri Los Angeles buri mwaka kongerekana canke nkuko ni yo birateye agahinda muri leta yacu n'ahandi hose ikintu cyose kiriko kirononekara uko n'ukuri ikintu cyose ubwo uburyo bwose bwo gukora ishengero n'ibindi byose byononekaye ni mu gihe cyononekaye rero nshaka ndababaze ikintu kimwe mwebwe abanyateolojiya bene data suko ndiko ndavuga ndabarwanya mwene data mukundwa ndi ngaha kugira ndagufashe mwene data ndi ngaha kugira mpamagarira ijambo ry'Imana rivuga yuko ari ukuri gufata ukuboko kwawe no kuzana uyu murwe w'abantu usohoke muri ibi bintu n'ukuri ariko murabe ngaha ntitwigeze turonka intumwa hariya muri Sodoma imbere yuko izina riherezwa na he amen gushika ubu twari dufise sporjon umwe wesley umwe luther umwe n'ikindi kindi cyose ariko nta ntumwa mpuzamahanga nimwe yari ifise izina riherezwa na hama imbere uko n'ukuri murabona graham indome zitandatu graham biri graham uwo muvuga butumwa azwi cyane igikorwa cy'imana gihambaye uwo muntu yatumwe n'imana afise uko gutsindanishirizwa gushikaho anyiganyiza ihangana ko murabona nkuko ntihariho murabe ora Robertse ku idini rya Pentecote nibyari higeze kuba umuntu nkuyo indome zitandatu atari indwi Aburahamu ni Aburahamu indwi Billy Graham ni Graham zitandatu ubu murabe izo ntumwa murabe igihe turimo ntihigeze habaho igihe nkico muri kahise murabe ibimenyetso bimwe yasezeranye ko yohaye buri mugwi murabe aho bari bimwe neza na neza mu gihagarara biri mu rutonde ibidukikije isi kintu cyose bijanye neza na neza n'igihe rero ntimubihombe mu gihe tuvuga mu ncama kibisigaye by'iki cyanditswe ni ngoko ubu kuko ndabagumya umwanya muremure birenze uhamagara murabe ngaha gatoyi kandi bijanye n'umuhanuzi yaje gusa neza na neza ku ijambo gusa neza na neza ku gihe rero nimurabe igihe tubaye mu mbega ntitubaye neza na neza muri kirya gihe cya Sodomu itegereza intumwa yaje kumurwi wa Aburahamu itegereza ibiharuro indome icigwa cy'ibiharuro ec'izina ryiwe uvuga uti nta kintu na kimwe kiri mu izina ntuzigere ureka umuntu n'umwe ngo akubwire ibyo mbega ni kuki yahinduye izina rya Aburahamu muri Aburahamu Sarayi muri Sara mbega ni kuki yahinduye Simoni muri Petero nabo bandi bose murabona atankeka kirahari neza na neza niyo mpamvu mvuga ngo ntuzigere wita umwana wawe Ricky canke Elvis canke ikintu kinaka Elvis risobanura kayabu Ricky imbeba murabona iyo muvutse uko n'ukuri neza na neza re res canke ikintu kinaka ntuzigere witumwe mu mwana wawe abana gutyo namba biruko rihindure n'ingoka nyene bantu mwe nti mwebwe munamba munyizeye nk'umukozi w'Imana ntuhomeke iryo zina kuri ako kana murabona oya mugenzi muhirindi zina ritari iryo mana we sinategerezwa kuva muri ibyo kuko Napfuye mu cigwa canje ariko nabivuze kandi byose byaheze nda uko niko ukora ntumenya igihe wabivuze murabona bamwise kavantara uburagura idayimoni Belzebuli kandi bavutse bati yigira imana yo mana we mbega Yesaya umuhanuzi ntiyavutse ati yo kwitwa Emmanuel imana y'ubushobozi Yesaya 9:6 ubwo umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu kandi ubutware buzoba ku bitugu byiwe azokwitwa umujyanama umukama w'amahoro imana y'ubushobozi data wa twese ahoraho uko n'ukuri byongeye uwera Yohana rimwe ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'imana kandi jambo yari imana kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe muri icyo ntiyari umuhanuzi ariko yari narengeye umuhanuzi yari imana muhanuzi mbega ni kuki yategerezwa kuza mwibuke yaje mu mazina tatu y'umwana yaje ubwa mbere mu izina ry'umwana w'umuntu ntiyigetse yiyita umwana w'imana ibyo murabizi murabona yaje mu mwana w'umuntu muhanuzi Yehova ubwiwe data yise Yeremiya umwana w'umuntu muhanuzi n'umwana w'umuntu yaje rero yaje inyuma y'umuhanuzi wa Pentekoti yaje inyuma y'umuhanuzi ya Pentekoti yagarutse mu ishusho ya mwe mugera mwe muyinsiga bwenge ubu n'umwana w'Imana mu nganji y'imyaka igihumba zoba umwana wa Dawidi yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi murabona yaje mu n'umwana w'Imana umwana w'umuntu umwana wa Dawidi yo bibiri yiyutuje ibintu by'agaciro ntidushobora kubironka byose mu ijoro rimwe ariko birakwiye ko dushirako ibi ubu ejo harashobora kuda cha twoshobora kugenda imbere yuko guca nushobora kuba nti nushobora kuba ndiko ndabwira ubutumwa umuntu azoba yapfuye imbere yo mu gitondo noshobora kuba nagiye imbere yo mu gitondo mwene data mushikanje ibyo se umungani nibintu biriho ntituzige kituzogenda kandi ntuzoronka amahirwe ziriya mpemu za nyuma zimaze kuva mu mubiri wawe bitunganye ubu nturindire gushika mu gitondo igihe gishobora kuba charenze murabe ubu bamukoreye nyene neza na neza ibyo umuhabako abahanuzi bavuze ko bamukoreye nyene nkuko bariko barakora muri uyu mwanya nyene w'igihe Charawodikia namba mushaka kubiraba musoma ivyashure Yohana 3:10 bagenda menya kandi ntibabizi banka Kristo ayo iyo atanguye kwihishura ubwiwe mu ishusho y'urubuto bugira kandi rwa rundi nyene rwagiye mwivu ruragaruka kuba umugeni umugeni n'umukwe nyene n'umubiri umwe na marasamwe igikorwa kimwe ibintu bimwe gukora gusa neza na neza ibyo yakoze mwemu rero ngaha bariko barigana kandi bagakora ikintu cyose kindi kandi umwe wese yaronse igitabo ciwe maze akiruka nibi yo nturigera wumva imishishi muko nkiyo kandi baravyemeza no kuvyemeza bati ndahebye ni daimoni ubu ibi byose biriya ni ibihushane ni byanditswe uko biri kose kandi ikintu cy'inkomoko kiri neza hari imbere yabo baje hakure bati sabanywanye bidini ryanje mana we gusarabi impumye nyene irongora impumye imbega ntibatoga bose mu kinogo bahumishijwe n'imigenzo y'amadini y'abantu bamushitse hanze y'ishengero nkuko imana yavuze ko bo bikoze mu byashiriwe Yohana gatatu nkuko bisanzwe nkuko byahanuwe murabe kuntu Yesu yimenyekanishije ukuri ababigishwa ubu kandi duca duheza ababigishwa babiri Kayafa Kereyopa bambe na mugenzi we ubu turi mwizuka cha gitondo inyuma y'izuka izuka rya mbere mbega igitondo ciza Yesu yarazutse mu bapfuye kandi aba bantu biwe mbega icyumviro ciza ari ngaha wa wundi nyene uno munsi nkuko yarurya munsi kuko ni wa wundi nyenejo uno munsi no mu bihe bidahishira gihishura ubyi uno munsi kurutuko yabikoze mu bindi bihe kuva urya munsi aca mungano no mu mutumba no mu gishishwa ibyo byose byarare nganya ubu turi mu rubuto ubugira kandi murabona twaragarutse mu rubuto akumenya nka kumenya itegereza ukuntu yimenyekanishije ubwiwe ku kuraba abantu ubu mwibuke nka Mesiya wabo neza imbere yuko duheza mu ijambo ryasezeranwe ry'igihe murabe byigerekanye ku kuri ba nkuko yari yavuze ko yokoze ku bahanuzi murabe yemwe mwambura byenge imitima yanyu itebye cyane kwizera ibyo bavugishwa n'Imana banditse kuri we ko bitegerezwa gushishwa mu mwitegereze yisunga neza ku ijambo ry'Imana ntiyigeza tsango ababwira imbona nkubona ati ntimwamenye ndi Mesiya yazutse ntiyigeza avuga ibyo murabona yabahaye gusa ibyanditswe nkuko Yohana yakoze n'abandi bose murabona gusa ya bategerezwa ku byimenyera ubwabo bategerezwa kubyisuzumira ubu ntimuje gusinzira musuzume ubwanyu yemwe mwambura bwenge imitima yanyu ntiitebye cyane kwizera ibyo bavugishwa n'Imana banditse kuri we ko bitegerezwa gushitswa Yesu kuntu yakari yabavuga ko bari bamuzi murabona muraba ukuntu yatanguye ikiganiro nkuko nabivuze haraheze akanya gatoyi ntiyigeze aza mari matengo avuga ati yemwe ntimuzi yuko ndi Mesiya wanyu w'iki gihe ntimuzi yuko ndiwe umukozi nyakuri w'Imana nta na rimwe yimenyekanishe muri ubwo buryo icanditswe kiramwerekana uwari we atankeka azobikora ariko yabahindukirije kuvyo abahanuzi bari baravuze ko borindira mu gihe cya Mesiya murabibona dusubira inyuma nyene yemwe mwambura bwenge imitima yanyu itebye cyane kwizera ibyo abavugishwa n'Imana banditse kuri we ko bitegerezwa gushitswa we nka Yohana yararetse ijambo rya Bibiliya riramumenyekanisha icyo yarari kuri bo ibyo byategerejwe kuba byari bitomoye bikwiye namba ijambo ryari ryaramumenyekanisha ibyo byabaye neza uwo isezerano ryari ryariko babyabare bariko bararaba bari bazi ko yarafise umuntu munaka yategerezwa kugaragara muri icyo gihe rero yavuze ati ubu mundeke nerekane iby'ijambo rivuga byotegerejwe gushika muri iki gihe jewe muri iri joro sindi kongerageza kubabwira ijambo ku ijambo no kugihagararo ahantu amazina ibihagarara ikintu cyose kindi n'ibimenyetso byose bihe n'ikintu cyose yuko turi nyene ngaha ku iherezo ry'igihe atankeka murashobora kubona ibyo ndiko ndavuga murabona mwitegereza ibyo bigaragara cyane ntibyokenera ikindi cyemezo yavuze igihe yari hano ku isati musese mu byanditswe kuko mugira ngo muri byo niho mufise ubugingo budashira kandi ari byo nibyo bishingira intahe y'ico ndi murabona uwo ndi murabe yatanguriye kuri Mose umuhanuzi gusubira mu vyagezwe 18:15 ndiko ndaraba ivyanditswe ngaha gusubira mu vyagezwe 18:15 Mose yavuze ati uhoraho imana yanyu murabona imana yavuganye nawe kugasongero ku musozi kandi yo mana we imituragaro bavuze batire kareka uhoraho reka Mose bari wavuga atari imana ataruko turahona yapfutse ati bapfutse neza nzosubira kuvugana nabo nkuku ariko nzobahagurukiriza umuhanuzi akandi ubwo nibwo butumwa bwayo ibihe byose ivyo nivyo vyakemuye ibintu kintu cyose kuyamaherezo bitegerezwa kuko ijambo ry'Uhoraho ritegerezwa kuza ku muhanuzi nico kintu cyonyene rishobora kuza ko bitabaye uko byonone ijambo ry'Imana kandi bikarivugisha ikintu kitaricyo murabona ntirizigera rija seminare rija kumuhanuzi kandi umuhanuzi yarungitswe n'Imana yatoranijwe akandi ukuntu umenya ko ari nibyo atari byo umuntu avuga twararonse ba Eliya na makoti nibindi byose n'imitamana n'ubwoko bwose bwo buhumbyi akandi twarinjiye mu bintu by'amadini nibindi byose ariko hatota kuri yisi biciye mu isezerano ry'Imana umukoti w'Imana w'inkomoko azokaragazwa n'Imana mu ijambo ryayo nk'inyishu y'iki gihe azoshira umugeni kuru tonde intekwa nyazo zishengero maze amuzamure ibyo nivyo azokwerekana ehe uwo nari naravuze ko murabona uwuzoza kandi ibintu byose abahanuzi bari baravuze kuri we kandi muri iki gihe rero byobaye byiza kuba twara mwumvise abivuga mbega ntimwokunze kuba mwara mwumvise abivuga ibintu byose abahanuzi bavuze ko mwibuke yavuze ibyo abahanuzi bamuvuze kubwiwe yarivuga ubwiwe ibyo yariya baba yavuze kandi yari jambo yarabivuga rero mureke twumvirize amajambo yavuze mwokunda kumva ibyo yababwiye mureke dukurikira ikiganiro cha vyabo ubu nyene imbere yuko duhagarika rero bari babaciriye kumayange ku bintu byose byanyuma byari byabaye kukubambwa kumakuru yaho bamuhambye nimva kandi abo bagore bari bamubonye n'uwundi muntu yavuze yuko bamubonye n'ibindi yavuze bamuciriye kumayange kuri ibyo hanyuma yabandanije n'ijambo yivuga ubwiwe mu ijambo ubu murabe muri Zakariya 10 ategerezwa kuba yaravuze Zakariya 11:12 kuko yagurishijwe n'intete 30 zifeza mbega Mesiya ntiyogurishijwe intete 30 zifeza muri Zaburi 41:9 yahemukiwe n'abagenzi biwe murabona Zakariya 13:9 abigishwa biwe baramuhevye muri Zaburi 35:11 yagurishijwe n'ibyabona by'ibinyoma muri Yesaya 35:7 ikiraga imbere yabagirije biwe ntiyigeze yugurura umunwa nibyo mugenzi Yesaya 56 yarakubiswa inkoni Zaburi 22:22 akumusarabara yarasemereye ati mana yanje niki kikumpebesheje amagufa yanje yose aradohotse bantoboye ibiganza n'ibirenge murabo ubuvugishwa yashobora kuvuga Yesaya 9:6 umwana tuvukiye inkumi izosama inda n'ibindi no muri Zaburi 22:18 naho baba bagabuye impuzu ziwe muri Yesaya 7:14 inkumi zosama inda Zaburi 22:7 inkungure yatwengwa n'abansi biwe we yitwa yuko ari umugenzi wabo abansi biwe ishengero muri Zaburi 22 kandi yari nta gufa ryategerezwa kuvunika ariko bamutoboye ibiganza n'ibirenge Yesaya 5:13:12 yapfanye n'inkozi zibibi muri Yesaya 5:9 yajanjaguriwe asangira imva n'umutunzi Zaburi 16:10 yazutse mu bapfuye Dawidi yarabivuze ati sinzoreka nguwera wanje abore kandi sinzoreka ubugingo bwiwe ikuzimu yarazutse mu bapfuye Maraki 3 Yohana umubatizi yari ya uwamwitangiye imbere kandi ibyo bigereranyo byose yategerejwe kuba yari isunze no kuri Isaka yari kigereranyije ku musozi akumusoza hose Aburahamu yamutwara mu itangurira 22 ni hariya rero batanguye kubona uwashikije ibi byanditswe byari byarasezeranywe kuri urya munsi naho rero inyuma igihe cyarenganye batanguye kubona yo yemwe murindira kanya gato mbega murazi baramenye rero yuko umugenzi babambye Yesu yari urya muhanuzi yari yarasezeranywe baramumenye kuko baramurabona ntibari baciriwe kumayange kubyanditswe ariko ngaha ibi bintu byose byitwa ko byari gushika ku musaraba ibi bintu byose imbura bwenge imitima itebye cyane kwizera ibyo abavugishwa n'Imana bari bavuze ukuntu uwo Mesiya azobabazwa maze akinjira mu bwiza bwiwe hanyuma akazuka ku munsi ugira gatatu bara chabanda baracabanda nyabatiyo ego ibyo nivyo mvute yuko imitima yacu ntiyariko irakurugumba muri twebwe niko bavuga ntagitangaje yuko imitima yabo yakurugumba ubuvugishwa yari ariko aratanga yuko bwashikijwe rero batanguye gutahura yuko umugenzi wabo umuntu basangira bavugana bafatanije barovye hamwe yarya baryamanye muko mubiti yuko ibyo byashitse ijambo ryose ry'igihe cyasezeranywe byari ibyo bari bagenzi birometero hafi 10 byasa naho ari umwanya mutoyi ndibaza kandi bari bumvise ubutumwa bw'amasaha 6 kuba kubuvugishwa bwagaragaye burebure gatoyi gusumba ubwo twaronse muri iri joro murabona hasa rero naho buriko burira mu gihe cy'akagoroba imico yo kumugoroba yari yaje ni nk'iki gihe rero shengero imico yo kukagoroba yaraje abaheburayo 13 umunani ni wa wundi nyene cyo no munsi no mu bihe bidashira yo ibintu bishika muri iki gihe bisigugwa n'ubuvugishwa cyo kimwe n'uno munsi agaco ko kumugoroba karasezeranywe n'umuhanuzi w'Imana muri Zakariya 14:7 gashobora guhumura ubugira kandi amaso yabizeye bukuri ku bintu biriko birashika uno munsi ivyo vyagaragajwe n'ubuvugishwa bwari mu gihe cyanyuma Yesu araje neza na neza ni yavuze ati hazobaho umunsi atari umurango ntube nijoro yavuze ati ariko hageze igihe cy'akagoroba hazoba umuco ubu turazi mu buryo bw'indonda bihugu izuba riserukira mu burasirazuba maze rikarengera mu burengerazuba rero umuhanuzi yavuze ati mu gihe kirekire hazoba hari umwijima usa naho atari umurango ntube nijoro umunsi usa naho hari umwiza uteye agahinda rero ni hehe umwana aserukira igiki uwo yari umwana ariko turavuga ubu umwana asanzwe aserukira iburasirazuba maze akarengera iburengerazuba yamana nyene yagindi nyene izuba bambe kandi uwo mwana w'Imana yaserukiye ubwa mbere mu burasirazuba mu bantu bo mu buseruko kandi rero inyuma yaragiye bakoze iki imyaka 300 inyuma batanguye idini ryabo rya mbere ishengero katolika ry'i Roma baciye mu gihe cy'umwiza hanyuma baragisohokamwo bakoze iki ikintu kimwe wabaye umunsi wi ntiwari umunsi bo kwita umurango canke ijoro bararonse urutonde rukwiye gushikaho bizera yuko yari umwana w'Imana kandi bagendeye mu muco bari bafise bashinze amashengero yabo kandi bubaka ibitaro n'amashuri n'ibindi n'amaseminari barungika abana babo mu ishuri ariko umuhanuzi yavuze ati hazobaho umuco ubugira kandi mu gihe cy'akagoroba umwana azorunguruka ubugira kandi hazobaho umuco ki wa mwana nyene umwana wahishuwe mu mubiri mu gihe cy'igitondo azohishurwa ubugira kandi mu gihe cy'akagoroba rero mugereranye nuwera Luka 17:30 kandi kururya munsi nkuko byari bimeze mu minsi ya Sodomu ku mpera y'isi mu gihe aho umwana w'umuntu azoba ariko arahishurwa hazobaho umuco nko mu gihe cy'akagoroba inzira y'ubwiza uzoyironka tankeka yo mana we bantu mbega turi hehe amahanga arasambuka Isirayeli rikanguye ibimenyetso abahanuzi bavugishijwe iminsi y'abanyamahanga iraharuye buzu y'ubwoba bwinshi yitegereze werekeze mu kiyaga mugaruke yemwe mwasanzaye mu banyu umunsi gucungwa gucungurwa uregereje ubwoba burandura imitima y'abantu nimuzure mpema amatara yanyu ateguwe kandi akeye rangamiza hejuru gucungurwa kwanyu kuregereje birakwiye mwene data mushikanje n'igihe giteye ubwoba itegereze ibintu byavugishijwe itegereze ibintu bishika mwitegereze ubuvugishwa bwose buriko burashika maze tubone ibi byose ibyo ari byo ntabwo ari umugwi w'urufatanamende n'Imana igaragaza amajambo yayo neza na neza byo kuri gitanda ara cara kubiswe bagenzi hungire kuri cyo ningoga uko mushoboye umuvugishwa buri ko buragaragaza igihe tubayemo tunamikimitwe yacu
Can we hold steady for just a moment? God has spoken to us through Brother Branham, and the anointing is on Brother Branham, and he's now through, and are you realizing the day that we live in, friends? Would you dare dispute God?
Mana mukunzi bagenzi mbega muratahura igihe tubayemo uwo kubaho kaguhariza imana mbega muratuka muti ntiri mukuri mu gihe yabigaragaje n'umusiguzi wayo bwite murashaka kuyibikorera rero imitwe yacu yunamitse n'imitwe yacu ihwekeye mwene data mushikanje iki gishobora kuba ari cyo gihe cyacu cya nyuma cyo guhura twoshobora gutazira namba nogaruka inyuma y'umwaka umwe uhereye uno munsi namba ndiko hoba hariho benshi bari ngaho ubu batazoba bari ngaho icyo gihe kandi nzotegerezwa guhura namwe ku ntebe y'urubanza maze nkishura ku kintu cyose navuze muri iri joro imbere y'Imana mu gihe dufise ibyiyumviro birashe woshobora gukorera ibi Imana nambutse yukuri irabe gusa mu kirore cy'Imana bibiri yuwo uri wese maze uvuga uti ndatsi yuko ndi kure yo kuba umukobwa w'Imana ndavyo kuntu ndabikora ndi kure yo kuba umwana w'Imana ndavyo kuntu nigenza ariko mana sinshaka kuba ndashaka kwinanata kugira ngo nshike muri ico kibanza ndashaka yuko mutariki ikiganza cyanyu ku Mana uwo uri wese ahuri hose muri iyi nyubako ego ndashaka kuba umwana w'Imana ndashaka kuba umwigeme w'Imana ndashaka gushitsa ikintu cyose ico umwami yantegetse ubu Imana iguhezagire ndibaza 90% ry'abanyumviriza rero raba gatoyi ngaha mugenzi byari kugenda gute iyo uba warabaye mu gihe wari kumva Yohana avuga ubutumwa byari kugenda gute iyo uba warabaye mu gihe Yesu yari ngaha wari kuja ku ruhande rwande iyo uba wobayeho mu gihe cha Yesu mwibuke namba ya iyo muba mwarabayeho ico gihe hariya byari kuba cyo kimwe n'ubu uwo Yesu nyene ariko arimenyekanisha ubwiwe mwijambo ryiwe murabona kandi ntirikundwa na benshi ariko reka ndababwire sindiko ndagerageza kubwira abantu kuva mu ishengero canke mana ndashaka yuko muca mu ishengero ntimuhebe gukoranira hamwe bwanyu ariko ibyo ndiko ndagerageza kubabwira gusa ni ugukora vyose kugira ngo mwinjire mu bwami bw'Imana afate ibi bintu isi ishengero abapentekoti mwebwe abantu muriko murahinduka bisi muriko murigana canke isi biroroshe nyene muguma muraraba amateleviziyo n'ibi bintu byose n'ukuntu bakora n'ibi byose kandi murazi ikintu cya mbere amaseminari n'amashuri ariko aratangira kugira imyumvikano ngaha na hariya n'iki kiriya n'ikindi kandi murazi ikintu cya mbere bitegerezwa kuza ubwo buryo ishengero rya Pentecoste ryarabaye icishimikizo canje gihambaye sinshobora kuvuga ikintu na kimwe kiri rwanya ariko ibyo nibyo nsemerera nti bene data musohoke umuhamagaro ntimugire ibikorane nk'ibyo mwahora mugira abantu ntibameze nk'uko bahora bameze ariko Yesu ni wa wundi mureke twinjire muri we rero mwebwe mwadugije ibiganza byanyu hejuru mwibuke hariho igitandara cyakubiswe mu rugaragwa kandi iryo soko riracuguruye muri iri joro igitandara cyabo cyarakubiswe Kristo ni we icyo gitandara cyakubiswe kandi muri iri joro aho ngeza kumenya ishengero rishobora kuba igihe cyo guhamagara gishobora kuba carenganye sindabizi sinshobora kuvuga ibyo mwibuke abantu baraba barabandanije kugira ibikorane cyo kimwe nyene inyuma y'ukubambwa kwa Yesu kandi abantu bose bazoza ba bitegereze ba bazobandanya kuvuga ubutumwa no kuvuga ko bariko bararonka agakiza n'ibintu byose nyene nkuko isi irabandanya nkuko byari imeze niko bavuga ariko igihe kizoba carenganye rero Mugi hufise amahirwe mwene data igihufise amahirwe mushikanje injira mu bwami bw'Imana nutegerezwa kwinjira munsi y'ikintu kindi ariko kwizera gusa kuzuye ko kwizera ijambo ryiwe niri rya jambo mwami Yesu ndazi ndiko ndiraba jewe nyenubu muciro reki ijambo ry'Imana yo mbega ukuntu ntabere yari ko mana mukunzi hano muri iri joro kuri uyu munsi wa mbere mu ijoro hano San Bernardino I California muri iyi nyubako ngaha ibi ni byo byonyine fise mwami ariko ndabiguhaye mbega wonyakira ukondiga mwami mbega wondeka ngahungira n'ingoga ku musaraba ndanabona intumwa ndabona igihe ndabona umuhamagaro wo gusohoka Sodomu ndabona ibimenyetso ndabona umugwi wa Aburahamu uri kuraronka umuco ndabona ukugaragara Yesu agaragara ubugira kandi nyene hagati yacu nk'uko byari bimeze ndabona ibintu byose wasezeranye ndabona abigana ndabona bigana ndakunda uvuga yuko nk'uko byari bimeze mu minsi ya Mose ukuntu uyu yande na yambure bogarutse kwigana kandi bakaguma nyene muri irya nyabarega nyene bari barimo murabona ntiboshoboye gukurikira Mose muri irya jambo no kujana abo bana bakura hariya babinjiza mu bugaragwa kuko bari bafatanije na Egiputa ntibo bishoboye kubikora naho bokoje ibikorwa bimwe nk'ibyo boya koje ariko ubusazi bwabo bwaragaragaye kandi bibiri ivuga uko ni kuhora hagize bizosubira kugaragara ubugira kandi mu minsi ya nyuma kandi murabibona n'amaso yanyu namba muri abambe mundi sinshobora kubisigura ntibikenewe kuri jewe ko ndabisigura intama zanje zumva ijwi ryanje muze tuje kuriwe ubu mu gihe dufise amahirwe murabikora namba mukeneye umubatizo wa mpemu yera namba mukeneye gusubira kwishikana ubuzima ubugingo bwanyu bushobushasha umwumu bushikanira umwungere wanyu ntazoba kengera zoba kunda kubyivyo gusa mwihereza Imana rwose muri iri joro mu gihe turi ngaha rekani ndazi ko bwari bugoye bu akatagura butangaje sinkora ibyo kugira ngo nigerekane nkora ibyo kugira mbe imvuga kora inkora ibyo kuko ndabakunda ndakunda Imana kandi ndabikora kugira ngo ngerageze kubafasha kandi by'ukuri mugenzi ndindi ndizera kandi n'umutima wanje wose n'ukwizera kwanje kose ndizera yuko ubutumwa bwanje bupfa ku Mana byaragaragaye muri mwebwe ko imyaka irenga ubu mwumviritse muri iri joro muhebe ibyo mufise byose ibintu byose mukenye ndizera n'umutima w'ukuri wishikanye namba mushaka guhagarara gusa maze mugatarika ibiganza byanyu ku Mana hanyuma mukavuga muti Mana mukunzi ndi ngaho unyakire mwami sinzosubira kugerageza gukoresha ibyiyumviro byanje n'insiguro yanje bwite ijambo ryawe rivuga ko ntegerezwa kuba uwera ntegerezwa kuvuga ubugira kuvuka ubugira kandi ntegerezwa kuzura mpemu maze rero mpemu akazondongora mukuri kose Mana mukunzi ndi ngaha ndongora woshobora kubikora rwose namba ushobora kubikora rwose tarika ikiganza cawe uvuga uti ndashaka rwose kubikora ndabishaka rero nimuze twese duhaguruke uko ndi kose uko ndi kose atacho kwireguza atari uko amaraso yawe yavuye yavuye ku bwanje kandi ko umpamagara ngo nze kuri wewe yewe mwagazi w'intama w'Imana irembo ry'intama ryonye n'ingonda ubufata ibikorwa byawe byose ibindi bintu byose uburuhe bwawe n'ibindi byose byogenda gute iyo buri kumfiro ubu ukondi kose uzonyakira uzompikaze umparire unyotse unyakire kukonda urashobora gutarika ikiganza kuri uyu mugorongo ubu ndasezeranye nzokwizera ewe mwagazi w'intama w'Imana ndaje ndaje ubu mu gihe uvuze inanga bandanya bandanya kuvuza nimuze umwumwe wese muri twebwe mwa miyabaga mukiri bato mushaka kugenda nk'uyu ngaha mu ibarabara uyu mugwi w'inyererezi mushikanje ushaka kwimosha imishatsi mu gihe ari icyubahiro cawe cy'umunaziri ku mana kugira imishatsi miremire nibitera soni kuriwe kumwe imishatsi yiwe wo kwambara turya tujipo dushaje dutoya n'ibintu bambara uyu munsi kuri zirya mpuzu ziteye isoni n'umubiri wawe wibone wibonekezamo hariya hanze mu ibarabara waruzi yuko umugabo wese akurabye abasambanye nawe mu mutima maze ukiyerekana nk'uwo munsi yuko mwabagore mwe mwebwe mwisiga amarangi hariho umugore umwe gusa muri bibiliya yigeze kwisiga amarangi kandi imana yamuhaye imbwa ngo zimurye Yezebeli izina ryanswe kuva mu gihe ciwe kubera ibikorwa vyiwe bijanye n'ivyo murazi yuko yari Eliya umuhanuzi yabivumye maze akamucira kwiteka nkuko murazi yuko Herodiya yahambariwe na Yohana umubatizi mbega mu ntimushaka kubico kintu cisi ca Hollywood namba mukundi si canke ivyizi urukundo rw'Imana ntiruri muri mwebwe mwene data mugenzi wanje mukozi w'Imana nta kintu ndabasabye mu ntahure ndi mweneso mbega mushaka kwifatanya namwe banywanye bishengero rinaka Methodiste Baptiste canke ico wo buri co cose mushaka kubandanya mugumye kuri iryo dini kuko nyoko canke nyogokuru yari ari gumye ko yavuye mu kintu kinaka kugira ngo yinjire muri ico uwo yari umuco w'ico gihe ivyo nko mu gihe ca Noa iki n'ikindi gihe uvuga uti ewe mba nagize i uyu si umunsi wa Pentekoti igihe ca Pentekoti cararenganye Pentekoti yaragiye iki n'igihe c'iyimbura murabona kandi igihe c'iyimbura c'urubuto amazi yaramaze gusukwako urubuto rureze ni uzera ubuto mwene data nunyumve nunyizere namba wizera kodi umukozi w'Imana ari kumwe wese mu buryo bwacu bwitwe tunamika imitwe yacu mu kwicisha bugufi madezu senge isengesho tuzi yuko twotegerejwe gusenga mana mfasha kuko ndi kose mwene data mushikanje ndabitse ibiganza kuri iki gicaniri ijoro nanje mana umbumba bumbe mazungira ukundi gira icukoze mana mbumba mu buryo bwawe nibaza ko byoroshye guhagarara ngaho ugacagagura abantu nkuko ni ikintu kigoye gukora ariko noba ngowe ntabikoze mana mukundwa mu gihe abantu bari muri iri koraniro bunamitse imitwe yabo n'imitima yabo muri ibi bihe bihambaye ngaha byo gusozera uku gusoma bibiri y'igihe tubonye ukugaragazwa kwa mpemu yera yanyiganyije iki gihugu hirya no hino hirya no hino imibyuri ihambaye n'ibimenyetso tuzi yuko ikintu kinaka gitegerezwa kubikurikira kandi rero tubona abo bamarayika indwi bamanuka hariya hejuru kuri urya musozi hakurya muri Arizona mu gihe n'ibinyamakuru byo mu gihugu cyose byabitangaje kubona Yesu bwiwe hariya mu birera araba hasi kandi avuga yuko mu byashyiriwe Yohana cumi indwi mu butumwa bwo mu marayika w'indwi ibyo bimatanishije ishashara byo kuguruwa amabanga y'Imana yomenyekanye yuko abahindura ibintu batabaye igihe gikwiriye ngo bishire ahabona kandi ngaha ibi bimatanishije ishashara indwi byamatanishije ico kintu cose bitegerezwa kugurugwa muri iki gihe tukubona ibi bimenyetso byose bihambaye n'ibitangaza byakoretse byagaragajwe byavuzwe imbere y'uko biba kandi nta gihe na kimwe wigeze uduhemukira ariko wabishikije kurya nyene byari byavuzwe mana mukundwa turabona yuko Yesu ari hagati yacu turazi yuko ari ngaha iri joro Imana itabonekera ngaha hamwe natwe kandi ishobora kwemeza isezerano ryose yatanze mu ijambo ryayo ingene wahagaze maze ukabemeza uhinduka ic'umugongo mwitanguriro ry'inkomoko imbere yuko abiganye binjira ku rubuga mwami canke binjira mu marushanwa nk'uko byari warerekanye urongera uremeza uravugisha kandi uvuga neza na neza ingene byoshitse kandi turabona ko byashitse uko nyene kandi mana data turazi yuko bidashobora kuba ari umuntu bitegerezwa kuba imana kubw'ibyo turazi yuko ari wewe nga iri joro duharira ibyaha byacu mana mukundwa wakijije indwara zasu aha harira ibyaha byacu mwami ibyo kutaba ubwagoko bw'umukristo bwotegerejwe kuba kuvuga ko turi umugabo cyangwa umugore w'ubutumwa bwiza bunengesereye kandi nga tukisanga twaraguye nk'inkoko zo mu madini dufashe mana mukundwa dufashe maze tunyiganyitse na mpemu yera kandi namba hoba hari ikintu na kimwe muri twebwe kitameze nkawe kidukuremo mwami kandi ushinga ibirenge byacu mu ijambo ryera ry'Imana maze ureke mpemu yera arurumbishe ibyina mu mitima yacu aheza kureho umwanda wose wo kukizera n'itiro ry'iki gihe yo utuzure tunganye utunyiganyitse bikore mana duhanagure tubumbabumbe dukore mana bikore namba hari umuntu numwe ngahiri joro mwama afise mu mutima wiwe urwo rubuto iyo mbuto y'Imana yatoranijwe ubugingo buva kuvisishirwaho ndazi mwami yuko ategerezwa kumva muri iki gihe kubw'ibyo ndasenga mana ngo uje kuzutsa ubugingo bwabo maze uba muri kire n'umubatizo mushasha wa mwemu yera maze ubarungike mu nzira yabo banezerewe kandi bahimbawe mwami mana bo ndabaguhaye sinza bari bo wewe urabazi njejwe gusa kwigisha ijambo ryawe mwamuko uri hishura wewe ujejwe kuri kurikira aho urubuto rugwa ndarubiba gusa mwami mana ndasenga ngo rugwe mu ndimiro nziti kwiciye iri joro yuko benshi bazorubona mwami maze bazorukira kuba aba bazozukira kuba abakristo bakaba mu iyi minsi ya nyuma yuko hirya y'ikintu gihambaye turindiriye ko kiba bikizonyaruke bikore mwami kandi uzotwara ishengero ryawe umugeni wawe maze umujane muhira tubona ko byose biri ku murongo kaze mwami Yesu byose turabiguhaye mu izina rya Yesu Kristo kubi zopfamwo amina ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere akagura gakiza kanje kumusaraba ikaruvariyo muramukunda rero mutegerezwa gukunda na muramukanye mu gihe muyiririmba ubugira kandi ndamukunda kuko yabanje kunkunda akagura gakiza kanje ku ubu reka tumuha amashimwe ni bangahe bazi iyi ndirimbo nzomuhimbaza mpimbaza umwagazi w'intama yishwe kubw'ibyaha mumuhe icyubahiro mw'abantu umwe kuko amaraso yiwe yakuyeho icyaha cyose reka tuyiririmbe ubu nzomuhimbaza mpimbaza umwagazi w'intama yishwe kubw'ibyaha mumuhe icyubahiro mw'abantu umwe kuko amaraso yiwe yakuyeho icyaha cyose ntimwumva ko mwogejwe hose tariki ibiganza byanyu muvuge muti yo ibyo bituma niyumva neza mwene data ndakunda izo ndirimbo za kera mweho zishiki bwina mu mutima nzomuhimbaza himba z'umwagazi w'intama yishwe kubw'ibyaha. Mumuhe icyubahiro mw'abantu mwe. Kuko amaraso yiwe yakuyeho icyaha cyose. Reka dutareke ibiganza byacu gusa duhimbaza Imana. Umwe wese muri twebwe mu buryo bwacu. Mwami Yesu turagushimiye, turaguhimbaza, turaguhimbaza kubwihanga bw'inyama gahamagawe rikurwa i Babuloni. Turagushimira kubw'amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Turagushimiye kuko watwogeje muri aka kanya. Dusabye imbabazi kubw'ibigabitanyo byacu, ubupfu bwacu mwami, ukunyerera kwacu mumwiza. Ewe manese twozuka tugakaya ngana tukagendera mu muco wo kukagoroba, maze tukaba cyacamwa cyo kugiti kizanwa n'imico yo kukagoroba. Bikore data mukundwa, turakwishikimaniye mu izina rya Yesu Kristo. Ubu mwunamika imitwe yanyu, ndabahaye abungere babafashije iki gikorane.